mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ni uguseruka kw'izuba bwavuzwe n'umuhanuzi William Mariano Branham igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kane 1965 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimuze twunamike imitwe yacu. Mwami, mu gihe dukoraniye ngaha muri iki gitondo cya Pasika, turabona amashugwe yuguruka n'inzuki zitsa kurondera umugabane wazo, inyoni ziririmba nk'aho imitima yazo yoba yuzuye umunezero yuko habaye Pasika. Turizera yuko wazuye Yesu mu bapfuye, haraheze imyaka myinshi uno munsi, kandi turahimbaza uyu munsi nk'umunsi mukuru w'icibutso, kandi ureke haze Pasika muri twebwe uno munsi. Ese twebwe nk'abakozi bayo twotahura ijambo ryayo yuko turi mu gufatanya kwayo rero, kandi ubu yuko twazukanye nayo kandi twicaranye ahantu ho mu ijuru, uheza agira iki gikorane ngaha muri urusengero no mu gihugu cyose aho gishika biciye muri iyi telefone, ukiza abagwaye bose n'abababaye. Ese hoba Pasika kuri bo nabo no kuva mu bugwayi binjira mu nkomezi, kandi nabo bapfiriye mu cyaha n'ibigabitanyo boba bazimu uno munsi muri Kristo, kandi tuzogutazira kuko tubigusabye mu izina ryiwe. Amen. Atanke kambonye yuko iyi ari ibako rihambaye muri iki gitondo kugaruka ngaha muri Jeffersonville, Indiana, hamwe n'irikoraniro rihambaye, ishengero riruzuye cyane kandi abantu barahagaze impande zose no hanze, naho bagahagara ikimodoka n'ahantu hose kuri mwebwe bantu muri ku matelefone mu gihugu cyose n'igitondo cyiza hano isaha 11 muri gitondo. Akagenzi kanje gafise igikiriza gitukura kagurukiye ku idirisha ryanje, hanyuma karankangura, wamenga agatima kako kari kuzuye umunezero kavuga kati yazutse. Nama niyumvira iminsi yose yuko ari ako kanyoni ari akagenzi kanje kuko ndagakunda cyane. Nk'uko hariho inkuru kuri yo yavuga iti akanyoni gatoyi k'inginagina karamubonye ababarira ku musaraba aho icyaha cyari cyamushitse. By'ukuri ako kanyoni nta cyaha kari gafise, ntiyategerezwa gupfa kubera ako kanyoni, ariko karagurutse gushika ku musaraba maze kagerageza kurandura imisumari n'umunwa wako, igikiriza cyako gica kiratukura cyane. Kandi uko niko nshaka yuko nicanje kimera n'inkinzo yo kuba nagerageje gukingira iki kintu cy'ubwiza cyatumye apfa. Ndabona yuko umwanya wacu atari munini ya cyane cyane kuri bariya bagenzi bacu bariko barumviriza biciye kuri iyi telefone. Nipfuza kubereka neza muri iki gitondo ifoto yafashwe haraciye igihe n'icyuma gifotora yiyerekwa nagize ngaha muri iyi nyubako. Y'ukuntu navuye muri Indiana njya muri Arizona aho nategerezwa guhura mu ishusho y'ipiramide abamarayika indwi, sinari nzi ibijya gukurikira igihe nari hariya. Niyumviriye yuko ari amaherezo y'ubuzima bwanjye, yuko atamuntu yoshobora kurokoka kuri kwa kuturuka. Ndazi neza yuko mwese muzi iyo nkuru. Hanyuma rero mu manga ya Sabino igitondo kimwe nk'iki ndiko ndasenga, haraje inkota mu kiganza cyanje kandi yavuze iti iri ni jambo kandi ni inkota y'ijambo. Mu nyuma abamarayika baragaragaye nk'uko byari byaravugishijwe, kandi muri uwo mwanya nyine umuco mununiya wavuye ahantu narindi ucawuduga mu kirere ku burebure bw'ibirometero 48 ukikuza umuzingi nk'amababa y'abamarayika, kandi wacafye ishusho ya piramide mu kirere muri uyo mugwi nyene w'abamarayika bagaragaye. ubushakashatsi bwarabifashe ifoto kuva hariya muri Mexique mu gihe byimutse bijya mu burari ko garizo naho mpemu yera yari yavutse yuko nzoba mpagaze ku birometero 65 mu burari ko bushira uburengero bwa Tucson kandi byaraduze mu kirere n'ikemanyamakuru Life cyerekanye amafoto ikintu cisiga bwenge hariya hejuru cyane mu birera ahantu hadashobora kuba ikinyota ahantu hadashobora gushika ugufundika kw'ikintu cyari cyo cyose birometero 48 uduga hejuru kandi bya birometero 43 mu bwako kandi byaraduze neza na neza vuba ahantu aho abamarayika bari bari rero barabajije kugira ngo bamenye ubushakashatsi umwe muri bo muri Tucson yashatse kumenya ico bisigura ariko sinababwiye mwese murazi byavuzwe mbere ariko ntibyari byabo byari byanyu nuko rero hariya yarambiye kandi yambiye ati ibimatanije dushashara ndwitugiye kuguruka amabangi ndwe amabanga ahishijwe mu bice indwi bya Bibiliya byari byaranyegejwe kuva ku itangiriro ry'isi bigiye guhishurwa kandi twebwe naho turi agagwi gatoyi gaciye bugufi ugeranije n'isi yose twarose iyo mihetsagiro yo kumva ayo mabanga ukwabira n'ukwahukana urubyaro rw'inzoka ibyo bizoba byose bitandukanye twarabihishurirwe bose atari kubwo umuntu ariko kubw'Imana ubwayo yuguruye ayo mabanga indwi ukuntu ishengero ryari rimeze ukuntu ryari muri Kristo kwitangura n'ukuntu izohishurwa mu gice cya nyuma hanyuma rero uko ibyo byaduze turabifise ku ifoto ku kibaho usohotse ariko kandi narafashe ifoto ahanyene namba mubona nkuko kinyamakuru Life cyabitangaje ariko ndibaza namba abanyuma mbona bari ngaha baramaze kuraba neza ifoto murabona nkuko yategerezwa kumera muribuka nariko ndavuga ubutumwa igihe iri yerekwa ryaza ku kigwa cyerekeye igitabo cyahishuriwe Yohana aho abacamanza ba kera aho twabonye Yesu mu byahishuriwe Yohana wa mbere igihe twatangura kugura imatanije dushashara indwi cyanke ibihe by'ishengero bambe neza imbere y'ukugurugwa kuri dushashara indwi Kristo yari ahagaze afise imishatsi nk'ubwo yabw'intama yera kandi narabibasiguriye yuko abacamanza ba kera bo mu Bwongereza n'abacamanza ba kera cyane bamaze gutorwa kuba abacamanza bamaze kurahira baca bahabwa ububasha bw'ikirenga bambara ikintu kimeze nk'inkofero iteye ku imishatsi yera hejuru ku mutwe wabo kugira ngo berekane ububasha bwabo bw'ikirenga rero iyo muhindukije iyo foto nk'ubu kandi mukaraba murashobora nkumbure kuyibonera mu ikoraniro ni Kristo murabona amaso yiwe arabangaha nyine ibintu bitunganye neza neza uko bishoboka yambaye cya kintu gisa n'inkofero iteye ku imishatsi yera n'uy'ubumana buhebuje n'umucamanza w'ijuru n'isi murabona amaso yiwe izuru umunwa wiwe muhindukize gusa ifoto gucya ukuntu bari bayishyize ko muyihindukize muri uruhande nk'uko yotegerejwe kumera kandi murabona kuyibona ni umucamanza w'ikirenga nta wundi atariwe rero ngaha karanga kuzuye ubugira kandi icyemezo cy'uko ubutumwa ari ukuri uku n'ukuri nibyo kandi ibi ntibimugira umuntu wa gatatu ariko niwe muntu wenyine hamwe n'ibyera murabona mubona ibyirabura mu maso hiwe ubwanwa bwiwe n'amaso yiwe kandi mwitegereze araba hariho uyu muco uva kuri we umurika mu ruhande rw'iburyo aho ariko araraba kandi ku musaraba niho yahora yaraba iburyo aho yaharira umunyabyaha mu muco w'ukuzuka kuwe turacagendera mu izina ryiwe ndifuza muri iki gitondo yuko noro nk'umwanya muniniya wo kumara kuri ibyo bintu atagukekeranya na gatoye byemejwe muri iyi myaka 33 iheze cyanke 35 hano nyine muri rino shengero kuva hariya hepfo ku ruzi igihe uwo muco nyene wamanuka ni Jeffersonville mu 1933 kandi havuzwe aya majambo nk'uko Yohana umubatizi yarungizwe nk'integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo ubutumwa bwawe buzotegura iby'ukuza kwa kabiri turi mu gihe cya nyuma kandi turabibona turibaza rimwe na rimwe impamvu bitakwiragiye ku isi yose nkumbure umusuri izina tuzoronka kajyo ko kubisigura namba Imana ibishatse ubu ndashaka yuko muzingura muri bibiliya zanyu nkuko igihe cyose twizera yuko ijambo ritegerezwa kuza ubwa mbere ugusoma ijambo nama nsoma ibyo kuko amajambo yanjye ni ijambo ry'umuntu rizonanirwa ariko ijambo ry'Imana ntirizokwigera rinanirwa ubu tugiye gusoma mu byanditswe byera igisomwa kandi turashaka yuko muzingura ubwa mbere ahantu hatatu muri bibiliya aho nateguye yuko dusoma hamwe muri ho ni mu byahishwe Yohani igice cya mbere umurongo wa 17 n'umurongo wa 18 aho niho yagaragariye afise umushatsi wiwe wera nk'ubwoya bw'intama kandi ibirenge byiwe byari bimeze nk'umuringa hanyuma rero ndashaka yuko muzingura muri bibiliya zanyu mu Baroma 8:11 naho nahisemwo muri iki gitondo ahantu hatatu ho gusoma mu byanditswe byera kubw'ubutumwa bwanje bw'uyu munsi ubwo umwami yashyize ku mutima kubw'izuka kandi ndashaka yuko mufata Mariko 16 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri naho niho njya gukura icigwa canje rero mu byahishuro Yohana 1:18 turasoma aya majambo ku murongo wa 17:18 ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye maze anshyira ku kuboko kw'iburyo ati ntutinye jewe ndu wa mbere kandi ndu w'iherezo kandi ndi muzima nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira amena kandi fise imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu no mu baraho igice 18:11 turasoma ibi ariko mu bisanzwe mwemu we yazuye Yesu mukuye mu bapfuye aba muri mwebwe iyazuye Kristo Yesu mukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa ubwa mwemu wayo aba muri mwebwe hanyuma ubu muri Mariko igice cya 16 igice cyo kuzuka igice cya 16 umurongo wa mbere n'uwa kabiri maze isabato ishyitse Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salomo bagura ibimota neza ngo baje kubimusiga kandi mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi indwi barazinduka bashika kumva izuba rimenye ijuru rero icigwa canje muri iki gitondo ndashaka gufata icigwa ni uguseruka kw'izuba kandi umutwe w'icigwa ndashaka gukoresha inkomezi zizana ubugingo rero murazi nkumbure mwari mwarumvise iradiyo n'abandi bakozi b'imana bavuga kandi umwubaha wacu mwene data Neville muri iki gitondo yavutse ku cigwa ciwe ca pasika kwizuka kandi niyumviriye nkumbure yuko nobifata mu nzira itandukanye gatoya atari ukugira ngo mbe uwutandukanya ariko kongera ko gusa akantu gatoya birashoboka ko byoba bivuzwe mu bundi buryo ku bwanyu ibyanditswe ahantu hose uraba ibyanditswe byama byerekana Yesu Kristo nta buryo bwo gushyira uruhande biramwerekana iminsi yose ubu mu gihe isi uno munsi iri mu gikorane cy'intibagirana cyanke n'imiburiburi muri Leta Zunze Ubumwe no muri iki gice cy'isi muri iki gitondo mu mashengero n'abandi bariko barahimbaza icibutso cy'insinzi ihambaye umuntu yigeze kugira
the greatest triumph that man ever had
Ni yumvira nk'umucunguzi igihe yapfa canke umwana igihe yavuka ntiyashobora kuba ngaha kiretse aje ku isi. Kandi igihe yapfa atankeka yatanze impongano y'icaha cacu. Ariko yamara hariho abana beza benshi bavutse kandi hariho n'abantu benshi bababaye kandi bapfiriye ikiri ariko nta n'umwe yashoboye kwizura kandi gushika uno munsi. Rero iyi ni ndwihambaye cyane muri kahise. Umunsi mukuru uhambaye w'ibihe byose. Iyi Pasika niho yemejwe ibyo yari yaravuze. Umuntu ashobora kuvuga ibintu ariko yamara ntibishobora neza na neza kwizerwa mu gihe bitaremezwa yuko ari ukuri. Kandi igihe nk'Imana yo yavuze iti mugerageze byose mugumye ibyiza ntiyoshobora kukubwira ngo ukore ikintu nayo ubwayo idashobora gukora. Rero yagaragaje uwo yari we yapfuye kubera icyaha cyacu. Kandi ubu si umunsi w'intibagirana gusa w'ayo mashugwe manini ya Pasika n'inkofero za Pasika n'inkwavu zisa n'ibara ry'iroza n'ibindi. Ibyo twinjiyemwo n'umunsi mukuru wera nabyo ni byiza cyane, ariko si cyo kintu nyacyo muri ubwo buryo. Mu gihe abantu bariko baragerageza kuvuga uno munsi bati twotegerejwe kotsanya ibirenge rimwe mu mwaka ku wa kane canke ku wa gatanu twogira isangira n'izindi nyigisho zose zitandukanye za baraharira kuri ibyo namba woba uyu munsi canke urya munsi canke namba woba ku munsi w'isabato canke ku munsi wa mbere w'iyinga canke ibyo bintu byose n'imigenzo isanzwe gusa. Byo kumarira iki namba waragiye mwikarema canke ntuje mwikarema mu gihe ata bugingo buri muri wewe n'icibutso gusa. Kandi nta kibi kirimo, ariko bubahirije imigenzo yabo atankeka, ariko baretse ikintu nyamukuru. Satani ntanezwe uko woba uri umunyedini gute canke ukuntu woba ugororotse mu by'inyigisho zawe namba uhushije ubu bugingo ntuzozuka uko biri kose. Uko woba uri umunyedini gute, uko woba uri mwiza, amashengero angahe woba ubereye umunywanyi canke uzobera umunywanyi, ntacyo bimaze kiretse wavutse ubwa kabiri. Kubw'ibyo namba Imana yarazuye Yesu mu bapfuye, mbega yamuzuye kubw'icibutso. No muri iri zuka ry'iki gitondo, mbega ni umunsi gusa umwe mu mwaka canke umunsi mu naka aho duhimbaza ibi canke izuba ryiwe turifisemo inyungu? Mbega bimaze iki kuri jewe? Mbega bimaze iki kuri wewe? Ubu turizeye kubwo kwizera yuko yazutse mu bapfuye, ariko ibyo ntibindaba ko iki ibyo byabaye haraheze imyaka 2000. Ubu kugira ngo ntore iki cigwa, mu gihe nari ndushe ukuboko kumbabaza kubera inshinga umuforomakazi yanteye kuko nzoja mu mahanga ubu nk'uko mubizi mu minsi mikeya, kandi ntegerezwa kuronka izo nshinge jewe n'umuhungu wanje kandi hamwe na Karore nakorera inyonko n'ibindi byose byari byanduhishije byandwaje. Kandi Kayisari ategeka yuko umuntu ategwa izo nshinge imbere yuko kuja muri ico kindi gihugu, kandi yavuze ati muhe Kayisari bya Kayisari, ariko rero muhe iby'Imana Imana. Kandi mu gihe nari nicaye hariya nibaza icyo nobwira iri koraniro ririndiriye muri iki gitondo, icyo nshima cyane kandi abagabo n'abagore bishimikiza ku byo uvuga ari uguheba n'ubuzima bwabo, nobigira gute? Ni ikihe cyigwa nja gufata? Rero mu gihe nari nicaye hariya meze nk'usinziriye bakubise ku rugi rwanje ugwa imbere y'inzu nta muntu yari hari yakiretse jewe nyene nk'uko nari ndabizi narumvirije sinaciye ntahura neza ibyo ari byo haheza akanya urugi ruja mu cyumba aho nkorera aho nca iyo ngiye mu cyumba nkoreramwo bakubise urugi hari umuntu yaguma ajegeza urugi canja ku rugi kandi ndagugurura kandi ndatangara agakobwa keza k'imishatsi y'umuhondo amaso y'ubururu kari gahagaze hariya gasa n'agashugwe ka pasika kicaye ngaha kariko karandaba muri uyu mwanya karampereje ikarata kandi yari atankeka ninataha hazoba hariho amakarata ya pasika n'ibindi ariko iyo nyene kuva mvuye muhira niyo narose karavuze kati mwene data Branham iyi ni ya dawe nanje kashaka kumenya neza yuko iyo nanje irimwo kandi se wiwa agwaye indwara y'amagufa bita muhekenyi yicaye mu ntebe basunika yari yarungitse iyi karata maze kuyifata kandi maze gushimira aka gakunzi mu gihe kari ko karasubira inyuma kandi kageze kure y'urugi naruguruye iyo karata kandi ni mubi shushanije kuri iyo karata nakuye mu cigwa canje kubera ko kuri iyo karata hari huwera Mariko 16 murongo wa mbere no wa kabiri izuba riserutse izuba ryari riserutse rero nari yumviriye kuri ibyo kandi rero umutwe w'icigwa cyo gusubiza ubugingo cya Yesu Kristo yari agiye kuzuka mu bapfuye niho nakuye icigwa canje rero izuba mu guseruka kw'izuba rero hariho igihe isi yari yuzuye umwiza nta shusho yari ifise kandi yariko ubusa gusa kandi yari yuzuye amazi yari aho mu mwiza isa nabi ishisha kandi mpemu w'Imana yatambatamba hejuru y'ayo mazi hanyuma avuga ati nihabeho umuco Imana yari ifise impamvu yo gukora gutyo kuko umusi y'ayo mazi hariho imbuto yari yateye kandi zategerezwa kuronka uwo muco w'izuba kugira ngo zibeho kandi umuco wa mbere watanzwe ku isi ryari ijambo ryavuzwe n'Imana umuco wa mbere wamurikiye isi ni ijambo ryavuzwe ry'Imana yavuze ati nihabeho umuco kandi hacaba habaho umuco byahinduye umwiza w'umuco kugira ngo haze ibyaremwe by'umunezero n'ubuzima ku isi rero mwemu w'imana kuko yatambatamba n'urukundo n'imbabazi kuri uwo munsi uhambaye umunsi wa mbere w'intango w'ibyaremwe ku isi izuba ryaraserutse riramurika hose imishwarara yaryo kandi rirakamya amazi yari ku isi rica rizana ikirere hejuru yayo kandi ni uko ubwa mbere umunezero n'ubuzima byari bigiye kuza ku isi kubera urubuto icyo cyabaye igihe gihambaye ariko yo uko guseruka kw'izuba ntacyo wobigereranya no guseruka kw'izuba kw'iki gitondo cya pasika noneho izuba ryiruka hejuru ryazanye guseruka kw'izuba kw'igitangaza kutigeze kuboneka kuko hamwe n'uku guseruka kw'izuba haraje amakuru ahambaye gusumba ayaje kw'iseruka ry'izuba ryo mu ntango uku guseruka kw'izuba kwazanye amakuru y'uko yazutse yasubiye kuba muzima yavuye mu bapfuye nk'uko yari yabisezeranye yazutse mu bapfuye ubwa mbere izuba ryaserutse ku itanguriro ryari rizanye ubutumwa yuko hazoba ubuzima ku isi ubuzima bupfa ariko noneho igihe izuba ryaseruka harabaye guseruka kwizuba incuro zibiri irindi seruka igumwana kandi ntikwari guseruka kwizuba gusa yari umwana yari yatutse kugira ngo azanire ubugingo budashira urubyaro w'Imana gose kwasezeranywe yari yabonye biciye mu kumenya kwiwe ikintu cyose kitaraba yuko rwari ruri ku isi nk'uko ubuzima bw'ibiterwa budashobora kubaho hariya ku ntanga atazuba rihari kugira ngo ribihe ubuzima niko n'uno munsi y'abana b'Imana bari ku isi ategerezwa kuba umuco w'umwana kugira ngo ubahe ubugingo budashira abo yari yaratoranije yari yaramenye imbere y'ugushyirwaho ku isi yari yarabatoranije muri wenyine imbere y'ugushyirwaho ku isi kandi kuri pasika mu gitondo rero umunsi y'isi ahantu hanaka hariho imibiri yacu muri uwo mwanya nyene kuko turi umukungugu w'isi kandi mu ijuru hariho igitabo cy'icibutso ibiyigize byayo byari muri yo yarize yuko kuko uwo mwana w'Imana yari yazutse ibyo byogarukanye no ku buzima abana bose bari baratoranijwe gushika kuri iki gihe gihambaye yari izi yuko icyo kintu kizokoreka kandi uko guseruka kw'izuba hariya ese ukuntu kwabaye ukubwiza gusumba uko mu ntango igihe umutwenzi wa seruka ubwa mbere ubu iki gikorwa gihambaye aha ko gashashara ka pasika kamenwa rero uyu munsi dufise igitunu agashashara ka pasika abantu barungikiranira ubutumwa kandi kugira ngo bashigikire icyo kigega gikomeye canke uko kwiyamamaza kw'abaganga n'ubumenyi ku byerekeye ubuvuzi kugira ngo batore ikintu gishobora kugwanya igitunu canke kukivura ni agashashara icyo twita agashashara ka pasika igihe turungikiraniye ubutumwa ariko iyo turose ubutumwa ako gashashara karugurugwa kuko ako gashashara niko kagumya ubutumwa imbere kandi rero agashashara ka pasika kukuri kuri uku guseruka kw'izuba karuguruwe kandi ibanga ry'ubuzima inyuma y'urupfu ryarahishuwe imbere y'icyo gihe ntitwari tubizi isi yagenda ikabakaba mu mwiza iwihwisha umwikeko mu bantu inyigisho zari mu mitima y'abantu imigenzo bari barishyiriyeho abantu basenga ibigirwamana basenga izuba basenga imana z'ubwoko bwose n'abantu b'ubwoko butandukanye bari baratanze amatangazo bagiye bose mu mva kandi bagumye mu mva ariko agashashara kukuri karamenaguwe kandi umwe yabayeho igihe kimwe nk'uko tubaho yari yapfuye nk'uko tuzopfa yazutse mu bapfuye mbega igitondo cyiza nta cyigeze kimera nkacyo muri kahise kose cy'isi ibanga ryari ryamenyekanye yuko yari byo mu kuzuka n'ubugingo kandi yavutse igihe yagaruka muri kijya gitondo ati kuko ndi muzima namwe muri bazima si uko gusa uko kuzuka yari akwisangije ari uko urwo rubyaro rwose rwari ruhurikiye mu isezerano rihambaye Imana rwari rusangiye nago nyene uko kuzuka rukuja mu bugingo kuko yavuze ati kuko ndi muzima namwe muri bazima uko kwari kugurugwa kwa gashashara kuko yagarukanywe rero n'abari muri Kristo bose bazozukanwa nawe kuri rino seruka ry'izuba ry'ubwiza Imana yaremeje canke yaragaragaje ijambo ryayo umubabaro wose n'ugukekeranya byari mu byiyumviro by'abantu byari byazimanganye kuko ngahariho wabayeho yari yaraririye yari yaranyoye kandi yari yarasangiye n'abantu umwe yari yarazutse ati fise ububasha bwo gutanga ubugingo bwanje fise ububasha bwo gusubira kubuzura ubugira kandi ubu ntiyatanze itangazo gusa ariko yaremeje yuko ari ukuri yo mbega ukuntu ari ikintu cy'ubwiza ndazi neza muri gitondo yuko natwe tubyizera tudashobora gutahura ukuntu icyo kintu gihambaye kuko yazutse mu bapfuye natwe twaramaze kuzuka mu bapfuye kuko twari muri we murabe rero huko mwiza wari utwikiriye isi kandi imbuto zitashobora kubaho izuba ridaserutse rero umwiza wari waratwikiriye isi kandi ubu umwana yarazutse umwiza wose warazimanganye kubera uyu muco mu gihe wakwiragiye mu gihugu byose mu bantu uvuga uti ntari hano ariko yazutse mbega itangazo yaremeje ijambo ryayo yaragemeje yuko ari ukuri kuko ubu yari yatsinze urupfu ukuzimu nimva ubutatu bw'umugwanizi urupfu kuzimu nimva kubera shetani ari we yazanye urupfu niwe mwene kuzimu nimva kandi ibyo byari ubutatu bwa shetani bwazanywe n'ikintu kimwe aricyo urupfu kubw'urupfu ujya mu mva kandi uri umunyabyaha uca ikuzimu byose n'ikintu kimwe aricyo ubutatu bwa shetani ari bwo rupfu nibwo bwagumije umuntu mu buja iyi myaka yose ariko ubu ubutatu bw'ukuri bw'imana bugaragarira muri kristo we yari ubugingo kandi yamenye ibimatanije ishashara nesha umwasi hanyuma arazuka ukuri imana nzima ndi wa wundi yari yarapfuye nkaba mpora ndi muzima ibihe byose visi imfunguruzo za rupfu na kuzimu imana muri umwe yigize umuntu kugira abane natwe kandi yanesheje buri umwasi rero yagaragaje ko ubutatu bwa shetani bwaneshejwe hanyuma ubutatu bw'imana bwaramenyekanishijwe kuko imana yonyine niyo yari ifise ububasha bwo kugaruka n'ubugingo bugira kandi yari Imanuweli imana yari yaragaragajwe mu mubiri nibitangaje ko yari kuvuga muri Matayo igice cya 27 ububasha bwose bwo mu ijuru no mu isi buri mu kiganza cyanje ndabarungitse kuba ibyabo na byanje mu isi yose yari yanesheje byose rupfu kuzimu nimva ntiyakoze ibyo gusa yaciye avayo n'ukunesha n'ububasha bwose bwo mu ijuru no mu isi ibyari muri data byose ibyari muri mpemu yera byose hamwe n'ibyigetse kubaho byose byari muri we ububasha bwose bwo mu ijuru no mu isi narabuhawe ibindi byose ntibigifise ububasha yarabinesheje rero hanyuma si ibyo gusa yarungitse abigishwa biwe abizera biwe ntimutinye ndi wa wundi yari yarapfuye none ndi muzima ibihe byose kandi fise imfunguruzo za rupfu na kuzimu naramaze kubinesha ntimusubire gutinya kuko urubuto rw'imana urwo ariko rwose rwamenywe rwaratoranijwe ruzotsa kubuginga igihe uwo muco uzotamanzura mu isi yose ubwiza bw'ubutumwa bwiza mu gihe icyo ari cyo cyose buzobyara ibyimburwa yabutoranirije gukora yarazutse mu bapfuye yoho mbega ikintu cyiza nk'icyo ndi muzima cyane ntujujwe inkomezi iryo jambo risigura ijambo kuzuzwa inkomezi mu kigiriki iryo jambo risigura yuko ikintu cyahinduwe kizima inyuma y'urupfu nicyo kimwe n'urubuto ruja mu ivu rutegerezwa gupfa kuburira urubuto rwose rutegerezwa kubora muri urubuto rwose kandi igihe cyose cy'ubuzima bwari muri urwo rubuto gitegerezwa gusubira kubaho yari yujujwe inkomezi si ibyo gusa kandi azogaruka bwa bugingo nyine bwampindura muzima bwa bushobozi bwankura mu mva nzobubarungikira bubahindure bazima kugira ngo ndi namwe abariho muzoba muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 49 yavuze ati umve ngira ndabarungikira icyo data yabasezeraniye ariko mugume canke mundindire mu gisagara cy'i Yerusalemu kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru Jerekana ko atakiriye gusimiheza giro yose itsananye kuri ico kintu ahubwo yayisangiye nabandi yaje gucungura yaje gutanga ubugingo kubatoranijwe bamenywe n'Imana imbere yo kuremwa kwisi hanyuma ishira amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo kandi bari ngaha kwisi atabyizigiro ntiyaje gusa kuba umugishi ariko yaje gusangira imihezagiro n'urubuto rwose rwatoranijwe rero namba ngo rubuto rutari kwisi nigoshoboye kugaragara rwategerezwa kuba kwisi hanyuma rukagira ubugingo ntacyo bitwaye igihe gomara mu mwiza ruzosokoroka igihe umwana azoba agwakiriye ubu rero nimurabe yaje tubisangire ntibitangaje ubutumwa bwiza n'inkuru nziza ijambo ubutumwa bwiza risigura inkuru nziza niki namba umuntu yarapfuye ku bwacu iyo ni inkuru nziza namba Kristo yarazutse yaravutse iyo ni inkuru nziza ariko ntiyari inkuru nziza ntiyigeze kuba inkuru nziza nk'iyo ko umwe yatanga isezerano ari we yashikije isezerano ko ari muzima ibihe byose kandi akaba afise imfunguruzo za rupfu na kuzimu mu biganza byiwe umwiza wose wari wakamanganye nihari hakibone ku mwiza kuko umwana yari yavuye mu mva ntiyarakiriyo rero azoza canke ashobore kuza yaramaze kuza ubutumwa bwiza inkuru nziza nimwitegereze ubutumwa bw'inkuru nziza ubwabo ni ukwemeza abantu yuko yazutse genda mubwira bigishwa banje ko nazutse mubapfuye kandi muzo nzobonana nabo kugira ndabibemeze yo mana ni gute muri ino misi ya nyuma hoba y'umuco kwisubugira kandi nzokwiyereka bigishwa banje genda mubabwire ko ntapfuye kandi sindi umugenzo ariko ndi Kristo muzima tuzohura nabo cyane ubutumwa kubigishwa banje ko nazutse mubapfuye ubutumwa bwiza inkuru nziza muvuga muti uko nukuri Abaheburayi igice cya 13 ku murongo w'8 havuga ati uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi nikazokwama ibihe bidashira twebwe abagiriwe ubuntu dutegerezwa kugaragaza ko ubuzima bwiwe buri muri twebwe ubu abagiriwe ubuntu kubw'ubugingo ujya buzima nta bundi buzima nk'ubwo bwabayeho we yaru umwana w'Imana nawe yarapfuye n'icyo kintu cyabwugaraniye hanze ariko igihe yazuka kandi mu bapfuye mu gitondo cya pasika niho twebwe nk'abakozi biwe twatumwe nawe kuja mu mahanga yose no gutwara iyi nkuru nziza kuri buri muntu kuri buri muntu yuko we ari muzima mbega natwe twoshobora gukora iki nk'icyo kubw'ijambo gusa kuko handitswe ngo ubutumwa bwiza ntibwazwanywe n'ijambo gusa ariko ni kubw'ubushobozi no kwigaragaza kwa mwemu yera kwerekanywe yuko we ari muzima rero namba hariho ubundi butumwa bwiza nk'uko Pawulo yabwiye umwe muri ya migwi ndatangaye cyane yuko mwahindukiriye ubundi butumwa suko hariho ubundi ariko n'ubutumwa bwabyigira bizera baja mu migani y'idini bakareka iyo nkuru nziza kandi kuko ndiho namwe muriho kandi ndi muri mwebwe n'ibikorwa nkora Yohana 14 ku murongo wa 12 ibikorwa nkora bizogaragaza jewe nyene muri mwebwe mbega ubutumwa ntibitangaje ukuntu twarose isi y'umwiza ya teolojiya ariko mu gihe cyo kukagoroba hakazokongera kuza umuco hazobaho izuka mu gihe cyo kukagoroba hazobaho umuco mu gihe cyo kukagoroba rero ikintu nyamukuru nyine cy'ubutumwa bwarungitswe yuko yazutse mu bapfuye twebwe abantu biwe dusangiye umugabane twebwe dusangiye ukuzuka nawe tubikuramo inyungu mu kwemeza isi yuko ari muzima. Ntidushobora kubikora mu majambo gusa, ntidushobora kubikora mu migenzo y'abantu, tugaragaza gusa neza na neza icyo twerekana. Ndatinya uno munsi yuko benshi cyane muri twebwe tutajyana abantu kuri Kristo, tubajyana mu ishengero mu nyigisho, ariko dutegerezwa kubajyana kuri Kristo. Niwe wenyine kandi n'umwe gusa afise ubugingo, ufise umwana bafise ubugingo, kandi namba ubuzima bw'umuntu yapfuye babushize muri wewe, uzobaho bwa buzima nyene yabayeho. Namba maraso y'umuntu yari ubwoko bunaka, kandi ugafata ayo maraso yavana mu muntu umwe, kandi ugahindura ayo maraso y'uwo muntu yashyira mu wundi. Uwo muntu yogira neza na neza ubwoko bw'ayo maraso. Kandi namba impwemi iri muri wewe iboneka nk'iyapfuye, kandi ukaba usizwe n'ubuzima bwari muri Kristo buri kuri wewe. Abaroma 8 ku murongo wa 11 havuga hati, ariko bisanzwe mpemu wiyakuye Yesu mukuye mu bapfuye aba muri mwebwe. Iyazuye Kristo Yesu mukuye mu bapfuye, izozura n'imibiri yanyu ipfa. Ubwo buzima nyene, ubwo bushobozi bumwe babandi nyene basangiye umugabane yarafise hano ku isi bavuye ku Mana, yarabacunguye urubuto rwari rwaramenywe ubwa mbere na mbere n'Imana. Abo amazina yashizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'itanguriro ry'isi. Kandi uwo muco w'ubutumwa bwiza bwo kutuka icyemezo cy'ijambo, mbega tumenya gute yuko yari Kristo? Kuko yemeje ibyo yavutse. Mbega nzomenya gute ubutumwa bw'igihe? Imana iremeza ibyo yasezeranye kandi irabivuga ko. Ako niko karanga ni yuko turi abasangiye umugabane nawe mu itsuka, yemeza ibyo avuga. Ibyo yasezeranye gukora muri Kristo yarabigaragaje mu itsuka. Ibyo yasezeranye gukora mu gihe cya Mose yarabigaragaje. Ibyo yasezeranye mu gihe cya Enoki yarabigaragaje. Mu gihe cyose cy'intumwa yarabigaragaje. Ubu muri iki gihe aragaragaza ibyo yavutse, kuko ni igice cya rujya rubuto rwari mu gitabo cy'ubugingo. Yaje gucungura ngo abasubize ku Mana. Yo, mbega ubutumwa! Mu gitondo cya Pasika ntiyazutse gusa, ariko abantu biwe basangiye umugabane nawe, bazukanye nawe, bari muri Kristo mu kubambwa kwiwe, bari muri we mu kuzuka kwiwe. Turi abantu biwe basangiye umugabane, bagizwe bazima, bari barapfuye, bari mu mwiza. Isi y'umwiza wo kutizera, aho amashengero n'amadini n'ibindi byari byaradukwegeye, kandi hari ikintu muri twebwe cyahamagara kiti, yo, turashaka Imana. Turashonje kandi turanyotewe Imana. Twarifatanije n'abametodisa, ababatisa, abapenekoti, abapesperiano n'ibiki, kandi hama hari ikintu kitagenda neza, gusa ntitwari bwashobore kukibona. Hanyuma buno nyene gihe twari ko turahwihwisha mu mwito kutsuka guhambaye, twaratuzuye mu kugaragara kw'ijambo ry'Imana ryasezeranywe, nk'uko yari kugaragara kw'ijambo ry'Imana ryasezeranywe. Sinzorekera ubugingo bwiwe kuzimu, kandi sinzokundira uwera wanje ngo aze abore. Yarabigaragaje ijambo ryose ry'Imana ryari ryarasezeranywe kuri we, yarabyemeje igihe yazuka kuri Pasika mu gitondo. Ubu abahora kera bagenda bahwiwisha mu mwitsa, kandi bibaza namba botegerejwe kotsa ibirenga uno munsi, cyanke namba botegerejwe guhimbaza umunsi munaka, cyanke gukora rujya rusobekerane rw'amabwiritswa. Ibyo bintu byose byarazimanganye, kuko habaye izuka ry'ubwiza ryakuyeho. Kijya umuntu yigetse gukora ikintu cyose cyakozwe n'ubwenge bw'umuntu, ntiyigetse habaho na rimwe kugezaho icyo gihe umuntu yoshobora gutanga umuzima bwiwe, kandi akabwisubiza. Yahanganye n'icyemezo cy'ubumenyi bari bafise mu kutsuka ubugira, kandi iyo bavuga yuko Yesu Kristo atari wa wundi nyeneje uno munsi no muhe bidashira, yuko ubushobozi bwiwe butakiri bwa bundi, yuko ubutumwa bwiza bwiwe butakiri bwa bundi, mu gihe Bibiliya ivuga yuko ari ya yindi nyene. Imana yahanganye n'idini ryose, umugenzo wose, kandi yabandanije na mwemu yera wiwe nk'uko yari yabisezeranye, kandi yarabitwemeje yuko ari muzima. Turi abantu basangiye umugabane wo kutsuka kwiwe, twagize bazima twaramaze gupfira mwisi mu byaha no mu bigabetanya tugize bazima hamwe nawe twazukanye nawe ubu twicyano ho mwijuru muri Kristo Yesu kuzana kwiwe mwemu wiwe azana ubugingo bwiwe nyene kwisi namba mwemu w'Imana yaratuye Kristo umubiri wasizwe namba mwemu w'Imana yarasize urya mubiri kuburyo igihe ugo rubuto rwagwa mwivu ntiyemeye na gato yuko ruguma hariya oya yarungitse ruzima kandi yararuzuye namba uwo mwemu nyene mu bikorwa bimwe mu bishobozi bumwe mu bimenyetso bimwe ari muri mwebwe azobazura namba nagomba kubasomera icyanditswe gitoyi nga nagomba muzinguri icyanditswe gitoyi nanditse nga cyoshobora kubafasha gatoyi tugisanga mu gitabo cy'abarewi igice cya 23 n'umurongo w'icyenda gushika ku murongo wa 11 umviriza mutekanye mucagetswe cy'abarewi Imana ivugana na Mose umviriza ibi bintu byose ni ibigereranyo ubu kandi turahagarikira ngaha mu mwanya muto kugira ngo twinjiye muri cyo kigereranyo uhora habarira Mose ati barira Abisirayeli ati nimwashika mu gihugu nzobaha mukibanza nabahaye rero barira Abisirayeli ko nimwashika mu kibanza kanaka nabasezeraniye ko nzobajyanamwo igihe muzoshika muri icyo gihugu rero reka tuvuge ngaha bigereranywa n'ibya mpemu mukimbura ibyimbugwa byaho mwumvise iyo nababwiye rero muze mwame mushyira umuherezi umukama wo kubyimbugwa byanyu by'umushutso nawe uzingurize imbere yanjye kugira ngo ubabere ishikanwa ryemegwa ku munsi ukurikira isabato abe ariwo umuherezi awuzu nguzako iyo haba hariho umugenzo wera wari kuza ku munsi w'isabato ari uwo munsi w'indwe w'iyinga ari uwo wa gatandatu ariko mwarabonye muri iki kicibutso bawuzungagiza ku munsi wa mbere w'iyinga umukama ari wo wa mbere w'urubuto wateragiye igihe kweze rugahishira wacu ukata uwo mukama ugaca uwutwara ku muherezi hanyuma gaca awutwara gaheza kawutsungagiza imbere y'uhoraho kubw'ukwemerwa kwawe ko wemewe waca uzanana n'uwo mukama wawe ugaca uwutsungagiza imbere y'uhoraho si ku isabato umunsi w'indwi ariko ku munsi wa mbere uwo twitwa uwiyinga kuko iryo ni ijambo ry'ikora ry'ikiromani iryo bita umunsi w'izuba kubw'imana zuba ariko ukuntu wahindutse ntibikiri izuba habe namba ni umunsi w'umwana ari wogo rubuto rw'ingano urwa mbere rw'imana rwatutse mu bapfuye rutegerezwa guhungabanywa hejuru y'ikoraniro yuko turi abana b'urubuto rwiwe niko rwa mbere muri abo basinziriye wahungabanywe ku munsi wa mbere w'indwi ku munsi w'iyinga yarazutse yaraseze yica aca aduga mu ijuru abantu babona murabe neza rwari urubuto rwa mbere rw'ingano y'imana rwazuwe mu bapfuye urubuto rwa mbere rw'ingano rw'imana kubw'inkomezi z'imana zitanga ubugingo imana yaramuhaye ubugingo iramuzura mu bapfuye niwe yabereye umushutso kubari basinziriye itiro ry'urupfu umushutso niwe yari uwo mukama iyo niyo mpamvu yatumye banyiganza uwo mukama kuko wari uwa mbere weze kandi waranyiganyijwe nk'icibutso cyo gushima imana bizera yuko abasigaye bari bagiye kuza cyari kimenyetso kandi uno munsi kubera ko yari umwana wa mbere w'Imana yeze bikwiriye kuba mu mana yara situwe kuva mwisi acaranyiganzwa hejuru y'abantu yo mbega icigwa gihambaye biciye mu nkombe zitanga ubugingo rya wa mbere naho yari yagereranijwe kandi keshi nk'uko tuza kubibona imbere yuko yari yagereranijwe ariko uyu wari umushuzo w'abisinzira igitiro ry'urupfu yaranyiganyijwe hejuru y'urubuto yasezeraniye ubugingo yaranyiganyijwe ku munsi wa Pentekoti haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nko guhuta k'umuyaga w'inkometsi yacaranyika nzwa hejuru y'abantu ba Pentekoti bari kuri Pentekoti barindiriye umuhetsagiro wari ugiye kuza no kunyika nzwa ubugira kandi turabona mu minsi ya nyuma bijanye n'aruka 17 murongo wa 30 ku munsi w'umwana kandi umunsi w'umwana w'umuntu azoserukirako canke anyiganzwe kandi hejuru y'abantu rero umwana w'umuntu ninde ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe kandi nambi icigwa cyose dufise kandi icyemezo cy'ijambo ry'Imana biciye mu ijambo ry'Imana kubwi ibimenyetso kutwumiza turabona uno munsi yuko mu gitabo cya Luka ngaha nk'uko twabi usomye mwo canke Luka igice cya 17 ku murongo wa 30 na Maraki 4 n'ibyanditswe bitandukanye tumenyereye yuko rijya jambo rinyiganyizwa hejuru y'abantu uko iyo migenzo ipfuye y'umwana w'umuntu yapfuye kandi umwana w'umuntu ni sima numubatizo wa mpemu yera hagati yacu ari karadubugingo nuko Kristo yari ubwa mbere kuzuka guhera mu bahanuzi bose kubandanye naho yageraranijwe ahantu henshi yari umushutso w'abasinzira igitiro ry'urupfu mu gihe umugeni avanywe kuri Kristo avuye mu rusengero hategerezwa kubaho mukama uzonyiganyizwa kandi mu minsi y'iherezo yo mana we ukunyiganzwa ku mukama umukama niki uwa mbere wezi uwa mbere wagaragaye yuko wari ingano wagaragaye yuko wari umuganda haleluya ndazi yuko mubona ibyo ndiko ndavuga wanyiganyizwe hejuru y'abantu kandi ubwa mbere hazoza ku gihe cy'umugeni kuzuka kuva mu mwijima w'amadini hazobaho ubutumwa yuko kwera gukwiye ku ijambo ukwagarutse kandi mu nkomezi ziwe zose no kunyiganyizwa hejuru y'abantu biciye muri bya bimenyetso nyine n'ibitangaza we yakoze kiriya gihe nk'uko ndi muzima namwe muri bazima ubwi abwira umugore wiwe nk'uko ndi muzima namwe muri bazima ryari izuka rimeze gute iri naryo ni izuka rimeze gute kugirwa bazima mu bapfuye kugirwa bazima muri Kristo Yesu kubw'inkomezi z'Imana zitanga ubugingo yaranyiganyijwe kuri bo ijambo niryo yari yaranyiganyijwe hejuru kuri bo ku munsi wa Pentekoti ijambo ryaragaragajwe rero kandi nk'uko ndabivuze ritegerezwa kunyiganyizwa ubugira kandi mu minsi ya nyuma rero nka karorero muravuga muti tsitsa rero irindira gatumwe ndatabura name ndazi shengero tsitsa nanje ndarize murabona ariko rero nka karoro ni gute namba twagira dusubira tikson no muhingamo rero kandi umwe wese muri twebwe akaba afise yogiye mu modoka nini ya y'ubwoko bwa Cadillac nshasha by'ukuri kandi ntebe zose zari zikozwe mu nsato z'impongo kazi urusato rworoshe rwose kuruta zose rworoshe kandi rubereye kwicarako n'imbaho zo hasi zari nziza cane ivora yari ikozwe mu mabuye ya nikeri n'udusumari two gushariza dukozwe muri diyama hejuru hose n'imoteri kaba yarasuzumwe kubijanye n'ibyuma biyigize ngo abe ari moteri ibereye n'amakuru dumu ko yari yose afise amagorora asizwe n'amavuta y'imoteri n'amapine yose agasuzumwa yuko adashobora gutoboka kandi ko adashobora kumeneka kandi ya byose bigasuzumwa hisuzwe ubushakashatsi zoba zasotse aho baziteraniritsa uko ari zibiri kandi hoba hazujuje igitoro cha isase uko ari zibiri izo ni ngufu z'imoteri isase kuko harimo amavuta bita octane ariko rero iyo gerageje kuzatsa naho uko ari zibiri zimeze neza kumwe ariko hariho imwe muri zo itagira isase nta ngufu zo kuyatsa yemwe muvuga muti ingufu ziri muri essence mwene data Branham ariko sindabi ingufu zingana gute ziri muri essence kiretse hariho essence hariya ryo kwerekana izo ngufu ata ngufu ziriho zo kwerekana yuko ari essence yoshobora kuba ari namazi nacho bimaze ibyo abanyateolojia boshobora gukora nk'ibyemezo uko ishengero ryawe rishobora kuba ritunganijwe neza amashure ushobora kuba warize uko yoba ajyanye na bibiliya mu gihe uyumukama uzungagijwe mu gihe mwemu yera ataraza muri uwo muntu kugira ngo agire rizima rino jambo esanse yerekana ijambo ijambo ni ukuri ariko ata mwemu ntirizokora turibanda cyane ku bikorwa by'ubwenge bw'umuntu ntituraba na gato ubushobozi hakenewe inkomezi z'Imana ubushobozi bwo kuzuka rya Yesu Kristo kwishengero kugaragaza no gushyira mu ngiro kwerekana yuko iyi essence nyene ishobora kuba ari bido ya essence ishobora kuba ari bido y'amazi murabona ariko icyemezo cyonyene nugushira mw'ubuzima muri yo hanyuma izokwemeza nambari esansi cyangwa atari yo kandi iyo ugerageje gushyira mwemu yera mu idini ni nkaho ugerageza urashobora kuronka uguswaganya uzokona ni moteri yawe mu kuzuza mu ibyotsi ariko yo ndanezerekwa cyane yuko hari ingufu z'ibihumbi cumi na bya ogutani ijambo ry'Imana na mpemu yera wo kujyatsa no kuzura ubushobozi bw'Imana mu buzima bw'umugabo cyanke ubuzima bw'umugore cyanke mu ishengero ngibyi byatumye iyo modoka yitwa kadiraki igira umuvuduko kwibarabara hariya umunsi y'ubushobozi bwa mpemu yera yagarutse kandi yazungagijwe hirya no hino hejuru y'abantu ku munsi wa panekoti nibyo bituma ari wawe ndi nyenejo uno munsi n'ibihe bidashira nguyu umukama wa mbere wazanywe mu bavugishwa bose ni umwana w'imana umwami w'abavugishwa bose harabayeho amashengero abageni ariko ategerezwa kuza umwe haleluya hategerezwa kuza umugeni w'ukuri ategerezwa kuza umwe adafise gusa ibikorwa by'ubwenge by'umuntu ariko afise ubushobozi bituma iri shengero ribaho rikoreshwa n'inkomezi zo kuzuka kwiwe mu gihe tudashika muri icyo kibanza mu gihe tutara tora icyo kibanza bimaze iki gusiga ibyuma by'imodoka bita amaringi bimaze iki gusubiramo uruhande rw'imodoka bita korseri cyanye kuyisiga ibiyaya ta nkomezi zirimwo ubu boba baremeje kose yuko ibikorwa by'ubwenge bw'abantu ari byiza hategezwa kuba inkomezi zo kuyikoresha ibyo nibyo byemejwe haleluya ibyo ni bya pasika yemeje ntiyari jambo gusa ariko yari Imana ubwayo inkomezi mu ijambo yahaye umubiri wa Yesu Kristo wakanye wagaragaye kandi wapfuye mumva gusubira mu buzima no kuzuka kandi no guhenura cya gitandara ndi wa wundi yari yarapfuye cyane ku buryo izuba ryari ryatangaje yuko yapfuye ukwezi kwari kwatangaje yuko yapfuye inyenyeri zari zatangaje yuko yapfuye ibiremwa byose byaravuze yuko yapfuye kandi ibisi yose itegerezwa kumenya yuko yasubiye kuba muzima ntiyari ibikorwa by'ubwenge bw'abantu gusa ijambo ry'Imana yari inkomezi zo kubyemeza kandi wenu nk'uko umugeni ategerezwa kuza kuki gice ciwe kandi nta bindi ashobora kuba atari kugaragazwa kugushitswa kubyayishuwe byose n'ibindi byose abandi bari baravutse ku mugeni nta kindi atari kugaragara ni yakora ikindi kintu atari cyo umukwe yakoze s'umugeni kuko nakara kumumara yiwe n'igufa ryo mu magufa yiwe ubugingo bw'ubugingo bwiwe inkometsi ni inkometsi ziwe umugeni niwe nuko umugabo n'umugore bari umwe kandi umugore yakuwe mu rubavu rwiwe yararonse imwemi imwemi z'ikigori ivuye kuri we umubiri gugo mu rubavu rwiwe ari byo byakoze ibikorwa by'ubwenge bw'abantu hamwe n'inkometsi wa mugore imwemu yiwe umubiri wiwe ubushize hamwe byakoze ibikorwa by'ubwenge bw'abantu n'inkometsi mu gishengero cy'abantu izo nkwavu za pasika zose iminsi mikuru amashengero maniniya n'ibisharizo bihamba ibizohera kandi bizozimangana mu gihe rino shengero ritazohinduka inkometsi n'ibikorwa by'ubwenge by'abana b'abantu namwemu w'imana yari yamutumye we akora ibintu yari yakoze namba yakubise ikurudumu 16 n'umugeni nuko bizogena amena uko yavutse muri Yohana 14:12 atunyitse ibikorwa nabakora zobikora nzoshira ingufu z'ibikorwa byanje mu bikorwa by'inkometsi z'umuntu kandi sinizoshobora kubyihanganira kandi nzomuzura ku munsi wa nyuma ngubwo ubutumwa bwa pasika inkometsi n'ibikorwa by'abana b'abantu hamwe ibikorwa by'abana b'abana nta nkometsi nacyo bimaze n'inkometsi nazo nyine atabikorwa by'abana aba bantu urashobora kuvuza induru no gusemerera no gusimba hejuru no hasi ibyo ushaka byose ntacyo bizomara uriruhisha uzunguruka amapisto ya isase riri hariya kugira ngo ryatse ariko nta esansi yo gushobora kwatsa bizokora gusa mu gihe bizoja hamwe amena niyo mpamvu kimwe kutanyiganyiga mu gihe ikindi kiduga ni ibintu bisanzwe cyane naho biri uko bitegerezwa kumera nk'ibisa uko ari bibiri byo mpibivuga yuko ari amashengero byo mpibivuga yuko ari umugeni ariko umwe afise ibikorwa by'abana b'abantu n'inkometsi ibyo bikarangura ibyo yavuze byerekana yuko ari ukuri nyene nizo nyiganyigana gato uko ibikorwa by'abana b'abantu byoba byiza gute mu gihe inkometsi zitazoba ziraza yo izo nkometsi zije uwo muriro uhura na Octane ya esanse kandi iyo ibyo ntibiturutse bituma habaho ugusha kandi uko gusha gutuma ingingo zose zikora ukunyiganyiga kuko ni wa wundi ejo uno munsi no mu bihe bidashira nguko kuzuka ngizo inkometsi z'Imana z'ukuri ibikorwa by'abana b'abantu hamwe n'inkometsi ni murabe ni mpemi itanga ubuzima ni isase rizana kwaka si esanse yaka ni esanse rizana kwaka kwa esanse murabona ntacyo mushobora gukora mutari kumwe nanjye ariko muri kumwe nanjye mushobora gukora byose kuko ijambo ni data baho data yarandungitse nanjye ndabarungitse nkuko data yanyakije kandi akansunikira mu kintu cyose nkora gusa ibihimbara imana inkuru nk'uko yandungitse nanjye ndabarungitse n'ibikorwa by'abana b'abantu nyine kandi hakenewe inkometsi zimwe kugira ngo rikore ngibi bimenyetso bizojana n'abavuga yuko bafise ibikorwa by'abana b'abantu inkometsi zizori kimbukira Pawulo yavuze ati ubutumwa bwiza ntibwaje kuri twebwe mu majambo gusa muri esanse gusa ariko ni isase naho kugira ngo irikoreshe n'ibyo byaje kuri twebwe mu buryo ni ya mwe munyene yamuzuye ka yagize muzimu w'iziranyawe ku bugingo budashira rero mwibuke uko bishoboka ubu mwitegereze mu gihe umwanya wacu tujanye murabe mwemu ni ya yindi ubu baroma 8:1 bumaze gusa dusome ibyo kandi mu baroma 8:1 kandi turaja gusoma ibyo bivuga ni byiza cyane kandi si abaroma ashaka kuvuga 8:11 murantunga mu baroma 8:11 ariko namba hariho ikibazo niho bigoranye ariko bisanzwe mwemu imana mwemu yera wiyazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe rero ngibyo namba mwemu y'umukwiba mu mugeni igihe imana yarema umukwe wa mbere yabanje kurema umukwe kandi yarimwo byo mpumugabo n'umugore mu mwemu yamukoze mu mukungugu w'isi kugira ngo abe umuntu aboneka kandi murabe igihe yarema Eva amukuye muri Adamu ntiyafashe ikindi gice cy'ibumba yamukuye mu gice kimwe cy'ibumba rya jambo nyene kuko Adamu yari jambo ryavuzwe murabona yamukuye muri we hanyuma rero yafashe yari afise impemu y'ikigabo n'ikigore rero yafashe impemu y'ikigore ayivana muri Adamu acayishira muri Eva rero icari iracari gice ca mpemu ya Adamu ni umubiri wa Adamu rero yari mpemu ya Adamu inkomezi nizo tsahaye ubuzima ibikorwa by'abana b'abantu by'umubiri wiwe rero umugeni ategerezwa kuba nawe umubiri wo mu mubiri wiwe ni igufa ryo mu magufa yiwe none uyu mubiri uva upfa ugiye kuba umubiri wiwe gute tugiye kuhagera mu kanya gatoyi murabona ivyo bikorwa gute gute uguhindwa guhambaye ni kuhe murabe rero namba mpemu wiwe yazuye Yesu mukuye mu bapfuye aba muri mwebwe yazuye Kristo Yesu mukuye mu bapfuye itsozura imibiri yanyu ipfa kubwa mpemu waya aba muri mwebwe yo mana we uwo yatoranijwe atankeka nk'urubuto rwari ruryamye mu isi ubwo rwari rufise ubuzima muri uwo ko nyinshi zarapfuye zabaye imbuto ziboze gusa amazi n'ibindi byaraziturie ariko murazi hari urubuto rwibereye hariya witeguye ubuzima imana yarizi yuko rwibereye hariya rero izo zaturanijwe n'izo za mbere zisubira kubeshwaho na mpemu yera kuko mpemu yera za kutora iziwe rero ibi birahambaye ubumenye neza yuko mwabifashe neza rero izo zaturanijwe n'izo za mbere zisubira kubeshwaho na mpemu yera za kutora iziwe kuko rero ibi birahambaye ubumenye neza yuko mwabifashe neza rero nkuko izuba ryari ryarungitswe ku isi atari kugira ngo ribesheho amabuye nayo nyene byari byondo ntibyari kubeshaho ibyondo byose ariko byari kuzana igice cy'ibyondo cyari kibumbatiye ubuzima si abantu bose bazokwakira Kristo yo oya ariko abimana yageneye ubuzima bugaraniwe mu gice cy'umukungugu w'isi ni uri yaza kugira muzima ni bariya rero hariya muri bijya byondo biguma hariya kuzuba kandi bikavuga biti yo iri zuba rishaje rirashushe cyane hariho iribuye rivuga riti iri zuba rishaje rirashushe cyane ariko anka aka kabuto ko kavuga kati nibyo narondera hanyuma kagatangura kunaguka yasubije ubuzima uruhande rw'isi kuko izuba ntiryarungitswe gusubiza ubuzima ibuye gusubiza ubuzima ibuye ariko ryarungitswe gusubiza ubuzima urubuto rero mpemu yera araje ubu atagukekeranya ntiyarungitswe ni kuki abantu bose batamwakira ntiyarungitswe kuri bo umuntu umwe yarambye ati sinizera ibyuvuga sindabinezwa iyo uba woshobora kuzura abapfuye cyangwa ikintu kinaka ikintu ugakiza abagwaye kandi ukabyemeza mu buryo ubwo aribwo bwose no kuguma ntabyizera navuze nti sibyo namba uri ubutiza ntacyo bivuze kuri wewe ntacyo nubwo ari wewe byarungikiwe abo zobyizera ubutumwa nibwo abizera kubaho na n'ubusaza ariko kuba ari muri Kristo n'igice cy'ubwo rubuto nibuzima inkuru yanje ya kera yerekeye muri myashize irigi munsi cyanke irigi inkukuma munsi inkoko kazi murabona uwo muswe w'inkukuma wari atanke kawari wari kiremwa gitoye gisa ukundi kunige uyu murimye yakora icyo kintu yakoze gushira irigi inkukuma munsi inkoko kazi shaje kandi yaberaguye umuswe usanute twengeje kandi cyane cyari kiremwa gitoye kimetse ukuntu nticasa n'izindi amababa yacu ntiyari ameze nka izindi kandi cyanyene kari akantu kameze ukuntu kandi yindi miswi yose yabihuritsa ko yuko cyari kiremwa kimetse ukuntu kandi nko kukazi yagendagenda nta nubwo wakunda ivyo kujya inkoko kazi yawugaburira ntiwakunda nyene kujya uko kobaguka n'ivuryo mu kinyankoko ntiwagira ico bisana navyo rero wari bazi impamvu wategerezwa kuba ari wo umeze ukundi kuntu hariya ivyo ari byo byose murabona kandi niwegera na rimwe urya ikintu warya ibikwiriye gusa kugira ngo ugume ubaho kuko ntiwakunda ivyo kujya byawo murabona ni uko kuva mu ntango atari inkoko murabona rero inkoko kazi yarakokoza kandi murazi imisi y'ibitangazi yararenganye ntibibaho mba umunywanyi w'ishengero ariko ntibyafatana n'icyo kiremwa rero cyarakurikiye iruhande y'inkoko kazi gushikaho umunsi umwe umubyeyi wacu iyo nkukumishaje yari izi yuko yataye amagi menshi cyane kandi hariho rimwe ribura yari izi yuko iyo nkukumari ahantu hana karitangura kuja kuyihiga rero yarazungurutse hejuru y'umusozi no mu biyaya hose aho yoshobora kuba iri igihe kigeze yari cyari igihe cyayo cyo kuvuka cyari igihe cyayo cyo kubera ragugwa Yaputse ati nkumbura igikona cyaraje kica kiranwara irigi ryanje nkumbura ikinyakabaka sindabizi hari ikintu cyatwaye irigi ryanje ariko ndazi irigi ariki ndarifise mu cyumviro cyanje ndafise umwana hano hana kantegerezwa kuca kumuhika ni uko imana ikora ni kujya nkuko mihambaye mu cyumviro byayo yarize yuko yogize ishengero yarize yuko yogize ihanga wo yaragambu yara ba yarabagumbatiye wese naho boba bara beraguriwe munsi yiki ariko iriko irahiga iriko irahiga bayo hanyuma umunsi umwe inkuru iragenda inkuku mishaji igurukira hejuru ikinyankoko yari kiraraba hantu hose hanyuma irayitora yo uko kuzuka ko gutahura yuko itari inkoko byukuri uko biri kose yari nkukuma kandi misi yose bayigisha kuraba hasi kurondera gakoko canke ikintu kinaka mu kinyankoko ariko yarumvise akamu kavuga kati raba hejuru ngaha hanyuma iraraba hejuru yayo rero hari igikoko gifise amababa y'imetero zinama santimetero mirongo ibiri n'indwi cy'inkomezi gusumba inkoko zose zari mu kinyankoko kandi yemeza yuko ari umwana wayo yavuze ati mawe no gushikira gute yavuze ati simba gusa tangura kubita amababa kuko uri nkukuma murabona yarize yuko yari ifise umwana hantu hanaka icyo yakuriyemwo cyose yari ifise umwana hantu hanaka kandi mana irabizi haleluya ifise ishengero ryatoranijwe ryagenywe imbere yarize yuko ifise abahungu n'abakobwa n'umugeni barindiriye ahantu hanaka igihe mpemu yera ariko araguruka hejuru yabo uwo mukamuzungagijwe yo mana we ni wahundi nyene juno munsi n'umuhe bidashira si nkuru y'isiga bwenga ariko nibiriho naho hari abantu benshi bari baragerageje kumubwira ivyi nkukuma yarizi yuko itari nkukuma yamara yari nkukuma ntiyabitahuye mu gihe itari bwabo n'ikintu gisa nayo ikintu gisa nkayo nako kandi iyo tubonye atari dini atari urupapuro rw'umutsindo bita PhD atari urupapuro rw'umutsindo rwita LLD atari umubanyi mwiza ariko umwana w'imana akozwe mu ishusho y'imana afise inkomezi ku bushobozi bw'imana zo kwishyura umutwaro w'iki gihe ni ukuvuga yuko ari wa wundi nyenejo uno munsi n'ibihe bidashira rero nta nkoko n'imwe yoza kugumya iri kirahiga umubyeyi wayo ni nkukuma bwa mbere iratahura iyi nkukuma y'ukuri iramenya umuhamagaro w'imana kuki ni nkukuma inkukuma ni nkukuma ijambo imbere yitangu ijambo ni ku ijambo ijambo ryatoranijwe ku ijambo ryanditswe ry'igihe urataura aho uhagaze irayihiga ibi rero uyu mubiri wo ku isi ubaye muzima kandi wazanywe na mpemu w'imana muzima kuko ugamburukira ijambo ry'imana n'ingoga igihe yashatse kumenya kandi ukuntu yokora kugira ngo yishikire bayigigishije yuko idashobora kubikora ntushobora kuduga hejuru aho ugeze gusimba we ni nkoko murabona ari kini ni nkukuma yavuze iti sibyo hewe raba inkoko iyo nkoko zoba ziri kose wewe uri nkuko magenda sanza amababa yawe gusa yakoreshe je myimenyerezo imike tangura uduge ijambo ku ijambo ibikorwa nkora namwe muzobikora unyizera ibikorwa nkora n'abazobikora murabona kandi ndiho nawe ariho namba mwemu yamuzuye mu bapfuye ari muri mwebwe izogira muzima imibiri umubiri wanyu pa murabona mbegi ikora iki ubu mwumvirize kugira ngo muce kumenya kandi ino pasika ndashaka yuko igira isigoro kuri mwebwe gusumba yindi pasika iyo ariyo yose mwigeze kugira murabona ndashaka yuko mubibona turazi icyo yamukoreye ariko ndashaka yuko mukibona atari muzokibona yarabakoreye icyo kimwe murabona ikora iki igira muzima mubiri upfa uyo mubiri upfa tubamwo ugira muzima mu yandi majambo imusubitsa ubuzima ubu wewe kera watembera ufise iki igoma c'itabi mu kanwa n'ibindi canke ipaki y'amasigareti namwe abagore mwebwe kera mwari mufise imishatsi migufi mwisiga amarangi kandi mwapfa gukora ivyo mubonye byose mwambara amakabutura n'ibindi nk'ivyo ivyo ubwo nyene kintu ikintu kinaka cyarasemere kandi cyararabye nga kandi cyari jambo murabona icyo cyagize mutsima wavuze uti sinzosubira kwambara ikabutura sinzosubira kunywa inzoka sinzosubira kubesha sinzosubira kuba sinzosubira kiya kintu murabona mwemu yamutse mu bapfuye namba aba muri mwebwe imibiri yanyifa umukungu gwo kwisi azoyihindura umuja murabona ni kuvuga iki azohindura umuja kugiki mu Kristo Kristo ninde ijambo si teolojia ari ni jambo rero uvuga yuko ibi bintu yo niyumvira yuko ari byiza kubagore kwambara amapantaro iyo jambo rivuzo ya murabona ariku gira muzima muryo murabona urakwege urakwege kwa kuriryo murabona niwe we rero rihinduka uhinduka igice cy'ijambo rizana umubiri wawe atari yemwe uvuga uti rero ubureka ndababwira ikintu kimwe umwungere wanje ibyo umwungere wawe yavuze sindabinetswe nibyo ijambo rivuga namba ushaka kuba inkoko cyana nayo ariko namba umwungere avuze ibinyuranye n'iri jambo rero sumugabutsi w'inkuma numugabutsi w'inkoko kazi murabona si inkuma murabona inkuma zijya ibyo kujya by'inkuma murabona ibyo bisubiza ubuzima Bibiliya ivuga yuko ari bibi gukora iby'abagabo n'ibindi bintu byose mukora n'ibibi muvuga muti misi y'ibitangaza yararenganye iyi Bibiliya ivuga yuko ari wawundi ngene jo n'umunsi n'ibihe bidashira bavuze bati no kumenya ibyiyumviro byo mu mutima kandi ni nko gusoma ibyiyumviro uko okurobanura kw'imwemu n'ibyo byose byerekeye n'ibindi n'ubuhunzi murabona ni nkoko ntibazi icyo ari cyo ibyo kujya by'inkukuma ariko mwene data iyo wumvise ako kamo hariho ikintu kinaka muri we uri nkukuma kuva mu ntango kuki uri kwa rubuto rwara serutse mu izuka ry'umwana w'umukama uzungagijwe ku isi kugira ngo bitume mutahura yuko muri nkukuma atari nkuko ya mwidine murayibona haha unamba mwemu yamutsuye mu bapfuye ijambo ry'inkomezi Ngomezi z'ijambo riba muri mwebwe isubiza ubuzima naho umubiri wanyu upfa none ni gute turi umubiri wo mu mubiri wiwe n'amagufa yayo magufa yiwe kuko huko ningoga aho twari tukira abanyabyaha bapfa bapfa tugiye gupfa y'imibiri yagize mitsimo y'umubiri ni iki kugira umuzima gusubiza ubuzima imwe mu kera yakunda kunywa gusohoka gusambana n'ibindi byose yaragizwe umuzima yemwe ico kintu carapfuye kandi warazutse isubiza ubuzima umubiri wawe upfa ukubwiza imibiri yanyu n'urusengero rw'inkomotsi kuki kubera kuva ku ntange kuri igice cy'ibikorwa by'ubwenge bw'abantu yo aha niho hari izuka ryawe aha hari ishengero mu izuka hamwe nawe y'imibiri ubu nyene yagizwe mitsima murabona mwarumvise muri ze byaraba hinduye muva mwidini muca mwijambo murabona inkomezi iyo zishikiriye kumazi ikija kuba ni ukudebagura gusa imisi y'ibitangaza yararenganye yo ndizera bibiliya popopopo ariko nta popo murabona ariko iyo zikubise kijya gihumbi cyaho gitanla ngujya yagiye murabona ukuntu yo inkomezi Ziri manutse ko ariko iyo rimanutse ku nkoko ntacho biri bumare ariki iyo rimanutse ku nkukuma iraguruka amen inkomeza hamwe n'ibikorwa by'ubwenge by'abantu murabone cyo shaka kuvuga uko biri ariyo nkukuma by'ukuri rero izobitahura mu nkundire ndabasigurire neza igice gito iki byanditswe ngaha niyumvira yuko tagifatanije ku telefone ariko turacari ngaha muri Yohana 5:24 Yesu yavuze ati wumva ijambo ryanje kandi akizera uwantu myafise ubugingo budashira rero raba manutse mwibarabara mfashe ibi uko bimeze neza neza ntafise ugutahura kwa mwemu ntarivuga ikindi kintu ariko ntavuga gusa ico rivuga murabona ijambo ryiza hariya mu kigiriki mu nkomoko avuga hati utahura ijambo ryanje ubugira ubu kugira ngo nemeze yuko ari byo noja ngaha hanyuma n'uyu imboregwa ije mu ibarabara iri kumwe n'umugore w'abandi amufashe ukuboko arahira kandi avuga izina ry'Imana ubusa n'ibindi nk'ibyo hewe wumvise ibyo ujya muvuga mutuma yavutse wumvise yego nabyumvise ibyo ntibisigura yuko afise ubugingo budashira murabona uwutahura ijambo ryanje uri nkukuma rero mwene data Branham ndashaka ibyanditswe byinshi ibiruta ibyo ni byiza intama zanje zumva ijwi ryanje uwo zitazi ntizizomukurikira ni nk'ikibazo cyo kurongora no kwaho kana wa munsi igihe mpemu yera yabimbwira naraje ndabivuga neza uko yabimbwiye umupfaso n'umuvuga butumwa yarankariye kubera ibyo yavuze ati nibaza yuko ufata ikibanza cy'Imana navuze nti oya mupfasoni yavuze ati yemwe wababwiye yuko icyaha cyabo cyahariwe yavuze ati hehe yavuze ati Imana yonyine niyo ifise ububasha murabona uwundi mufarisayo murabona navuze nti murabona kugira ngo mumenye hariya Yesu yabwiye Petero n'izindi ntumwa amaze kuronka guhishurwa yuwo yari yari yamubwiye ati uri Kristo umwana w'Imana. Yamubwiye ati urahiriwe murabona mwene Yona. Si inyama n'amaraso byaguhishuriwe ibyo ariko ni Data wo mu ijuru yabihishuye. Kuri ubu ubwo rutare nzokubaka kishengero cyanje amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Kandi ndaguha ifunguruzo izo icyo uzoboha ku isi nzokibaha mu ijuru. Icyo uzobohora ku isi ni uko guhishurwa kw'Imana kw'ijambo kigize umuntu. Namba ryari umuntu muri icyo gihe mu mwana umu ukwe ni umuntu uno munsi mu mugeni murabona. Abo muzoharira ibyaha bazoharirwa, abo mutazohara ntibazoharirwa. Rero ishengero katolika ryarabifashe ribishyira ku bapatiri babo ariko ibyo ni iby'umubiri murabe neza. Ryari ijambo rihishuwe mu buryo bwa mpemu ryakora ibyo. Niyo mpamvu bababwiye kuja kubatiza mu izina rya Data umwana na mpemu yera. Yarinzi yuko bazi uwo yari we. Nariko ndavuga n'umuvuga butuma mutoye uwundi munsi yari yambwiye yavuze ati rero mwene Data Buraname naragiye kandi kwifatanya nagiye mu ishengero rinaka nari naka ishengero rya Pentekoti aho Pentekoti ubu baratanguye gufata ihostia y'umuzingi murabitse. Mwarabyumvise ndibaza wa mukate bita kosher Imana kwezi murabizi. Rero bose baravyemeye kandi bakawufata. Uyu mugabo yavuze ikoraniro giwe byaragiye kuraba yavuze ati iryo icyo mpeza gira kiraheza giye sivyo nyene mupatira avuga yuko afise ubushobozi bwo kugihinduramwe umubiri wa Kristo murabona ni bya bindi nyene nico kimwe. Kandi yavuze ati ndashaka kukubaza ikintu kimwe yari ko aragerageza guhunga ivyo matizo mu izina rya Yesu kuko uwo mugabo nyene yari yatangaje yuko ari antikristo yakora ivyo yavuze ati wiyumvira yuko bikenewe gose yuko umuntu yo batizwa mu izina rya Yesu Kristo. Navuze nti ego mushinga na yavuze ati yaramaze kubatizwa mu izina rya Data umwana na mpemu yera. Yavuze navuze nti ego mushinga na ntiyabatijwe na gato murabona ntiyabatijwe na gato nazi nayo namataze na navuze nti ntibizwi navuze nti ni kuki Petero yavuze ati yemwe rero ndakubwira ikintu kimwe. Yavuze ati rero mu byakozwe n'umwa 10 ku murongo wa 49 yavuze ati Petero akivuga ayo majambo mpemu yera manuka aja kuri bo. Ariko navuze nti buno nyene yaciye avuga ati mbega harashobora kwima amazi abahawe mpemu yera nkatwe ngo ntibabakizwe. Yavuze ati nibyo bariko ravuga hariya igihe kimwe ku byakozwe intumwa 19 aho Pawulo aciye mu bihugu byo haruguru ashyika Efeso asanga abigishwa bamwe. Kandi yavuze ati ariko yavuze ati abo ntibari babatijwe mu izina rya Data umwana mpemu yera. Navuze nti hoya bari babatijwe uwo kwihana atari uwo guharirwa ibyaha uwo kwihana kuko Yesu ntiyace bwagaragare igikimazi nticyari bwicwa. Yavuze ati yemwe ni kuki bategerezwa gusubira kubatizwa. Navuze nti umuntu yari afise imfunguzo yavuze ibi nibimenyekane kuri mwebwe yuko atarindizi na munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo agikiza agakiza katangirwa mu izina rya Yesu Kristo honyine. Kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa muhore mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu Kristo ntarindi zina nta shengero nta bukuru mu ishengero nta mazina y'ibyubahiro cyangwa ikindi kintu yamara ni ishyugwe ry'abasariti gisharoni ikirungu cyo mu kiyaya inyenyeri yo mu gaturutu wa rufa wa migitangro ni herze Yehova yire rafa manase. Ibyo byose ni ibyo bintu byose ariko naho biri uko ntagakiza kari muri ayo mazina namwe y'ibyubahiro Yehova ntagakiza ishyugwe ry'abasariti ry'abasareti rya sholani naho biruko nicyo ari ntagakiza Data umwana cyangwa imwe mugera ntagakiza izina rya Yesu Kristo ryonyine. Hanyuma nyuma rero bibiliya ivuga yuko ukwihana no guharirwa ibyaha bitegerezwa kwigishwa mu izina ryiwe guhera i Yerusalemu kugeza ku mpera z'isi. Yavuze ati wiyumvira yuko hari icyo bihindura. Navuze nti mugenzi ndashaka kukubaza ikintu kimwe jewe nawe umugore wa nje twari twicaye ku meza yari yimukiye hafi yaramubonye yagiye yavuze ati twemi turi abanyarizona tubangaha rero jewe kandi turazi abahanuzi bacu turazi intara yacu n'ibindi umukuru w'igisagara umukuru w'intara n'ibindi. Yavuze ati ego navuze nti ubu ninakubwira mwene Data kukuja hariya kandi utere igikumu kuri efagitiye y'ibifungurwa byacu mu izina ry'umukuru w'intara ya Arizona uja gutera igikumu gute mbega wiyumvira ko abishyutse amahera abo byakira. Yemwe yavuze ati sindavyibaza yuyu yavuze ati ni kuki Yesu yavuze ibyo. Navuze nti nibyo nyene murayibona kubera iki nkuko ndababwiye kuca gutera igikumu kuri efagitiye y'ibifungurwa by'izina ry'umukuru w'intara ya Arizona. Kandi natwe turabene guko muri Arizona kandi tutsi uwo yari w'umukuru w'intara murabona mwomenya yuko mutegerezwa gutera igikumu ku izina rya Sam Godet murabibona. Navuze nti kubera yuko ari we mukuru w'intara sintegerezwa kubabaza murazi umukuru w'intaro wo ariwe kandi ge yavuga ati data mwana mwe muyera yarize uko bari bagiye kubatiza bari bazi yuko ari we intama zanje zumvishwe ryanje murabona murabona yavuze ati ndabibonye ariko ubu igikurikira muraja kwizera murabona umva ijambo ryanje kandi akizera uwantumye afise ubugingo budashira kandi igihubwo bugingo budashira bushasha buri muri mwebwe nubwo bushobotsi mu gihe umaze kuronka uwo mwemu yera rero baba barose umuso wa panekoti bari bikogwa by'ubwenge bw'umuntu ubu inkomezi zategerezwa kuza bari bizema muraza abagenzi bacu beza batise batubwira bati iyo twizeye tuba tumufise ariko ntibari bakamuronke yamara bari bizeye byakozwe n'intumwa 19 bari bizeye ariko ntibari bamufise mwararose mwe muyera kuva igihe mwizera murabona bari bafise ibikogwa by'ubwenge bw'umuntu nibyo kuko intumwa zari cyane nashaka kuvuga aba Aporos yarabigisha kandi akabemeza biciye muri Bibiliya abi ibikogwa by'ubwenge bw'abantu yuko Yesu Kristo ariko ntibari bwaro nk'inkomezi murabona nibyo obyitsa bw'abantu ni nkaho muba mufise ingwati mu kurindira rero mu gihe mwaro nk'inkomezi mwagitswe bazima bibavana kuba abantu bapfa muba badapfa ibyo bituma umubiri wose uganzwa n'ijambo ibyo bizotuma umwige mwigenza ukundi muse ukundi mube ukundi bizo kugira uwundi muntu rero nimurabe mwira mwaragizwe batsima mwebwe mwari mu byaha no mu bigabitanyo hamwe no mu mwijima kandi ikimwe yarabagize batsima kubera ikimpemu yiwe yazuye Yesu mu gitondo cya Pasika mu bavuye kandi nambari mu mubiri yanyipfa nimurabe neza igira mizima nayo ayisubitse ubutsima ayiha kuganzwa n'ijambo ubu noshobora kwemanga gute yuko mufise uwo mpemu kandi mutagira ibitugu mugatera ibitugu ijambo nkaha ubuzima n'ikindi kintu kuko we azogira mizima imibiri yanyipfa wakwijambo neza neza azobikora nimushobora gutera imbere mutamufise muzoguma mudebagura gusa nimutagizira gose namba mufise igice c'igitoro c'igice cy'amazi nta namwe muzoja muraba mutegerezwa gufata igitoro ijana ku ijana bitaruko muri abananiwe kandi nta nkomezi mufise murabona ariko ndizera ibi ariko sinizera biriya nta na hamwe uri kuraja ariko yo igihe mufashe ukunengesera reka ifate umuriro kuri ibyo ijambo ryose ni ukuri rero nimurabe ubu mukurangiza nimurabe ibi nimurabe ni nk'akabuto akabuto gato ikaryamye mwibwe ubu kubigaragara warazutse wazutse igihe waronka mpemu yera muri we wazutse igihe icyo gihe nyene umubiri wanyu umeze nk'uwazutse nimurabe akabuto gato nimugatere mwibwe gategerezwa kunywa ku isoko ry'amazi amanuka ava hejuru kandi uko ako kanywa uko kanywa kaduga cyerekeza kuri we karushiriza kugenda gasa nka kwa rubuto rwategwa mwipo murabona ishengero ryazananye iyo nzira nyene biciye mu gutsindanishijwa no kwizera kwezwa umubatizo wa mpemu yera uburiri mu kwezetsa murabona mpemu w'Imana yazananye iyo nzira nyene kandi mpemu y'isi yajiciye muri Antikristo ko nyene kandi ubu iriko irezereza mu bumwe buhambaye bw'amashengero murabibona icyo kintu cyose kandi umuntu aza muri ubwo buryo ikintu cyose gikorera kuri ubwo nyene ubwo rutonde nyene rw'Imana kuko ni wawundi nyene jo n'umunsi n'ibihe bidashira itegereze mu nzira yawe uriko urakura gushika ku kunengesera kwiza kurongowe nta mwemu nk'uko izuba rituma icyo gitegwa gitoye kiriko kinywa ku isoko y'Imana kibandanya gusa murabona gishobora kunywa gusa ku kintu kimwe ususa amavuta kuri urwo rubuto rutoye igihe kimwe aragwica ibyo ni ukuri ususa amazi ikidengera amazi ya kera atari meza yononekaye azorutebya gukura ntiruzokwama ibyo si ukuri ariko suka k'amazi meza aryoshye y'imvura amen atashyizwemo imiti ikozwe n'umuntu gusavuye hejuru mu birere kandi arabe icyo gitegwa gitoye nta mazi ashobora kugikutsa nk'aya mazi y'imvura yashyiremo umuti witwa chlore n'ibindi bintu nk'ibyo ugerageza kutunywesha akandi kintu cya mbere mwomenya azokwica icyo gitegwa iyo niyo ngorane uyu munsi bagerageza kubaha amazi yo mu isoko y'idini kandi ntibibi bikababuza gukura murabona ariko atankeka ingo aha ama mayurume kwimbabazi akayangana hirya no hino yaje munsi y'ijoro Yesu muco wise hanyuma mwarabitahu icyo gihe tuzogendera mu muco by'amuco mwiza uvuye aho ama mayurume kwimbabazi akayangana gusa mu mpande zanje zose nshiburira kuri ayo masoko yakozwe n'abantu narindi soko nzikiretse amaraso ya Yesu iyo niyo soko yonyine nkeneye kumenya reka ijambo ribe muri jewe mwami rivomerere na mwemu wawe murabe rero namba uwo mwemu yera yazuye Yesu mumva abaye muri mwebwe birashoboka ko mufise ubugingo mura murango murongo we namwe mu abaheru bugingo jambo ngo mugitsere ico kintu gitowe uko gikura akibandanya kuduga murabe kuri panekoti miriya mibiri yabo yagizwe mizima ku yagizwe mizima ku buzima bushasha murabe wo mugwi w'ibinyabgoba mbega ndaba kumi cumwanya munini murabe namaze gusakura nkingupo ivyo nivyo niyumva neza yo mana we murabe hari abanyabgoba murabe ariko bari bafise ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu murabona ariko bari bose bicaye inyuma hariya bavuga bati yo ndabatinya yo ndatinya gusohoka kandi ndaba ndabashingira intaye kuko yo abo bose ni abasenyeri bahambaye n'ibintu nk'ibyo hariya yo ndatinya gukora ibyo abo baherezi n'abandi ndatinya gushinga intahe ndatinya kuvuga ko ndamwitse yo gusa sishobora gukora ibyo murabona ariko giturumbu kubushobozi bwaraje ko kandi mbega bwakoze iki ntibwuzuye gusa impemu zabo muri bariko bwahaye inkomezi ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu byabo imibiri yabo yagizwe mizima ntibasubiriye kuba abanyabwoba barasohotse neza mbere y'abantu ego mushingana yemwe abayuda n'ababayerusalemu mwese aho imbere y'uko ubushobozi buza bari bafise gusa ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu murabona yemwe abantu mu biyerusalemu ibi ni mubimenye kandi mwumviritse amajambo yanje aba ntibaboregwa nk'uko mubyiyumviriye ndi mwe muri bo ibi nibyo ndabereka ibyo ari byo n'ibyanditswe ibi nibyo kandi nama ndababwira nti namba ibi atari byo reka ngume ibi gushika reka ngumye ibi gushika ibyo bije oya ni ibi nibyo byavugishijwe n'abavugishwa imana yowera ati kandi bizoba mu minsi y'iherezo ni ku imana yagize nzosuka mwemu wanje kuba ari n'umubiri wose murabona ubushobozi buza mu bikorwa by'ubwenge bw'abantu ntibari bagitinya ukundi bamwe muri mwebwe mugira ubwoba ko abagore bamwe bamwe bo batwenga kubera mufise imishatsi miremure cyane mutisitse amarangi bamwe muri mwebwe abagabo mutinya amadini nyanyu ngo azobatahanzige mubatije ikoraniro ryanyu mu mubatizo wo mu byanditswe mukeneye kwiyungu kwiyugarana ubwanyu mu cyumba cyo hejuru gushikaho ubushobozi buza uko n'ukuri bwarabahinduye bwarabagize bazima bwabagize ukundi bari abantu bahindutse kuva ubwo no kubandanya bwarabagize bazima bava mu buzima bwa kera bwo gutinya bamera nk'intambwe iyo mu muryango wa Yuda barahanganye by'ukuri n'ibyo gupfira ukwizera kwabo babambwa ku misara babambwa bacuritse baraturigwa bateregwa mu bwobo bw'intambwe ntabwo babwa bwari bukiri muri bo urupfu nta nsinzi rwari rufise kuri bo na gato ubushobozi bwari mu bikorwa by'ubwenge bw'abantu ego mugenzi bwahaye inkomezi imibiri yabo ipfa ubu nimwumviritse hano hari ikindi kintu icyemezo bwabahaye inkomezi gushikaho murazi n'inkuru badugijwe ahantu ho mu ijuru hanyuma imibiri yabo ipfa yongejwe inkomezi gushika aho imvugo yabo hinduka bwari gusa bwahaye inkomezi imvugo yabo ibyo nibyo bibiliya yavuze kandi imibiri yabo ipfa imaze kongerwa inkomezi imvugo yabo yanyegewe inkomezi yongewe inkomezi ibyiyumviro byabo byagizwe bizima impemu zabo zagizwe nzimya ubuzima bwabo bwagizwe buzima bagizwe bazima bagerageza kuvuga kandi ntibashobora kuvuga mu ndimi izo arizo zose z'abantu bongewe inkomezi mu nyonga h'imana gushikaho bavuga mu rurimi rushasha ururimi rwo mu ijuru mbega ubushobozi butangaje ubugingo namba mpemu wiyazuye yesu mukuye mu bapfuye aba muri mwebwe yo haleluya izozuri n'imibiri yanyu ipfa izobakoresha ibintu mutaho mutakora imbere yaho bari rero buzuye ubushobozi bubashiramwo ubugingo murabona umubiri wawe ntucitsitsiwe n'icyaho ukundi wewe ibyifuzo byawe yavutse ati ngo hano hanze muvuga muti hora oyo ndafise ikirenge hora mana we uri inkukuma mbega mwarigeze mubona ingene inkukuma ishaje yidegembya mu gutambuka nitaragurika nk'ikinyabakabaka murabona ku kintu cyose cyapfuye n'ibintu byose byabuze birambaraye birambaraye hasi oya mugezi itambuka yemye ho ra yo hano hari ibifungurwa byiza byo kukagoroba hano si kubwanje murabona ibyifuzo byanje byarahindutse akayabwo kanje ntikakiri ka kandi kuko umuntu nzo ntazobeshwaho gusa n'inzya zibotse zisa ariko n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'imana inkukuma y'inkoko nkomoko yongowe inkomezi ibeshwaho n'ibyo amene yo kandi yazuye kristo mumva iba muri mwebwe yahaye inkomezi imibiri yanyu ipfa mu nyonga ya hayo murabitahura wewe nturi inyoni irya ibyaboze uri inkukuma ntushaka ibintu by'isi ariko umuhungu n'umukobwa uri umuhungu n'umukobwa w'imana uriko urazimanwa Ukuratimanwa kuisoko isi itazi na kimwe kuyerekeye uriko urayinywa ko umuntu kanaka urazi isi nitsi na kimwe kuri ibyo uriko urafungura manu yanyegejwe isi itazi girimenye kintu na kimwe kuri ibyo kuko sinkukuma waradugijwe byihuta ahantu ushobora kuyironka ntushobora kuyironka ino efutegerezwa kutanu ohejuru tegerezwa gushikwa mwo ubugingo ukoduzwa gushika hariya gucyo ibashiramwo ubugingo mbega bakoze iki bavuze muzindi ndimi bibiri ivuga ko babikoze bavuze mu ndimi zose ziba munsi y'igicuru murashobora kuyumvira ibyo imibiri yabo ishaje ipfa yari hari ivuga iti he yemwe sinzi uko buko sinzi yemwe sinzi ubuko nshobora kwizera ibicanye no byiza robwo nyene bashitsweho ubugingo gushikaho ubutware bw'intambwe yo mu muryango wa Yuda bamanuka kuri bo kuri uwo mukama wazungagije iyo nkukuma iza guhamagara abayo kandi ntibakunze ubuzima bwabo gushika gupfa amen kandi hariho nabandi bazotanga amaraso y'ubuzima bwabo kubw'ubutumwa bwa mwemu yera no kubw'umugende utukura kandi umwana utegerezwa guhishuka ubugira kandi mu mugeni muke cya nyuma ububasha butanga ubugingo butegerezwa kuzo kubashyiramwo ubugingo bubakura muri aya madini yapfuye na zanemera binjire mu ijambo ry'Imana nzima yo oya ibyo byabagize bazima ku buzima bushashe ubu byadukoreye icyo kintu nyine murabe rero bagizwe bazima rwose muri ubwo bushobozi butanga ubugingo umviriza neza ubu ndiko ndabagerageza kubereka ububasha butanga ubugingo ntibwari gusa ubugingo bwabo ariko bwari hose hejuru yabo ubwo sinkomezi gusa zinjiye ku bagirira bazima ariko bwahabahaye inkomezi ibikorwa by'ubwenge bw'abantu murabona icyo ushaka kuvuga bahawe inkomezi gushika aho indimi zabo zitangura kuvuga mu rundi rurimi bagizwe bazima n'ububasha bwo kutuka kwa Kristo gushika aho barambika ibiganza byabo bagizwe bazima n'ububasha butangi ubugingo gushika aho igihe barambika ibiganza ku bagwaye bakira bwahawe inkomezi imibiri yanyu ipfa barakira kubwe ukurambikana kw'ibiganza byabo kandi mwemu yahaye ubugingo gufatanya kwabo hamwe n'Imana gushika nabo bagizwe bazima mu nyonga y'Imana kugeza aho igihe umuntu yapfa kandi ubugingo bwiwe bwamuvuyemo bwamutuma ubugira kandi amen Imana ishimwe ubu ntiyumva ndi muri mpemu ibyo nukuri kugirwa muzima kutsuka kuwe ni kwari ukwiye gusari ni kwari we wese ugushaka kuri mu rubuto rwaturanijwe rujyamye hariya gutanga ubugingo guha ubugingo iyo mibiri ipfa barambika ibiganza ku bagwaye bagakira barasenga muri mpemu bakerekwa bakazura bapfuye uko nukuri imibiri yabo ipfa yahabwa ubugingo namba yinjiye iwawe namba bimeze kose ubu urashobora kuvuga uko ariko namba biruko ibi bimenyetso bizokurikira ibyo murabona izoha ubugingo imibiri yanyu ipfa izoba ubugingo ubu murabe guhabwa inkomezi munyonga y'Imana kubera iki yari mpemu Imana yuzuye Yesu mumva kandi mpemu w'Imana ati ndabaha ubugingo budashira rivuye mu ijambo ry'Igiriki namba urirondera zowe iricishije muri mwebwe kandi rero rigira ibyiyumviro byabo bizima ubu ni murabe mbega urashobora kuvuga gute ko uwo mpemu aba muri mwebwe naho mwakoze ikintu cyose mwibaza ko ari cyiza hano hari kimenyamenya cyawe ko umufise cyangwa utamufise nambi mpemu yari muri Kristo iri muri mwebwe izobagira abazima kuri iryo jambo kuko we ni jambo kandi namba uyo binyuranye abaha inkomezi zo kuja kure y'ijambo rero si mpemu ya Kristo nibirabi byo wakoze gushika uwo agushikanye ku ijambo intama zanje zumvishwe ijanje kandi bazobeshwaho n'ijambo ryose ijambo ryose narabivutse ku ibyo wa munsi wundi mawe ubwiwe ubu yarapfuye kandi yari umugore atangaje kandi yari murabizi nk'igice cy'umuhindikazi kandi yaratangaje kandi muriwe yari umuntu atarode ariko sinibaza yagize indoto zine cyangwa zitanu gusa mu buzima bwiwe bwose ariko igihe cyose yari rote indoto yaba yukuri agize indoto yaba yukuri ndibuka igihe kimwe igihe natangura kuvuga ubutumwa haraki igihe kinini twaba neza hano ku ibarabara neza na neza hafi ya hano haruguru navugira ubutumwa neza nyine hano muri ishengero hanyuma araroti ndoto uko nari mpagaze hano hafi y'intambwe zitatu kandi nari mpagaze nigisha abantu bose bashobora kuduka izi ntambwe zitatu imbere yo gushika muri iyo nzira kandi kuri iyo nzira hari nk'umurongo mutoyi wera wakabuyenge ugenda neza neza ugashika ku miryango y'ijuru ku irembo ry'ibuye ry'akabuyenge kandi iryo buye ry'akabuyenge ryari ryakwegutse gushika hejuru y'izi ntambuko namba ibyo atari neza neza ubu butumwa bwanje bw'uyu munsi gutsindanishwa no kwizera ukwezwa umubatizo wa mpemu yera kandi navuga ko umuntu ategerezwa guca kuri izo ntambuko zitatu kugira ashobore kugendera kuri iyo nzira kandi navuze ko Haji umugore umwe rero murazi ubwoko bw'ibirato abantu bambara haciye imyaka 35 haje umurongo umwe yambaye birato binini yabisa n'ibyo bambara ubu birato by'i etaro isongoye nk'urushinge kandi araza rero navuze rindira gato mushikanje ntushobore kugendera mu nzira n'ibyo kandi navuze nti ntushobora gukora ibyo rero yavuze ati aha yavuze ati yahindukiriye abandi bagore avuga ati ntimumwizere n'umusatsi murabona ntimumwizere ndaja kubereka ko anshobora gutsindanishijwa n'ukweza nu ukwizera kwezwa akandi nk'umutura mpemu yera kandi nkabandanya kugenduka kandi we naramuretse gusaragenda ntakirenze ico kimwerekeye nari gushobora gukora sinashobora kumuhagarika nuko asimbira muri iyo nzira kandi yahindukiye kuraba uwo mushikanje avuga ati urabona nakubyatangura kwiruka na ningoga kandi we murabizi nk'uko bibiliya ivuga muri Yesaya igice cya 5 ko boshoboye kuba abagamitse izo sibategerezwa baraguye murabona batambuka udutambuko duto duto nk'uko bategerezwa kugenda bivunagura batambuka udutambuko duto duto bavuza amataro yabo murabona abakobwa b'isiyoni bo mu gihe cya nyuma kandi atangura kuduka ijya nzira neza neza yiruka uko ashoboye nuko inyuma y'umwanyi barabara ritangura kwaga no kwaga atangura kudanda byagira natambuka udutambuko duto duto nk'utu aca arapfa kandi mawe yavuze ati amabaruka tayo ubwabo nigeze kumva mu buzima bwanje ni ayuwo mugore aguye muri izombe ya n'umwotsi uwo atanguye uwatanguye kumanuka epfo nk'uku yavuze yuko nahindukiye kandi nkavuga nti murabona yubashye neza neza ikintu cyose kiretse ijambo rimwe murabona ikintu cyose kiretse ijambo rimwe n'ibyo abagore b'abapanekoti barashobora gukizwa bakezwa kandi bakuzura mpemu yera kandi mu nyuma bakagwa rwose umuntu ntatunga n'umutsima gusa ariko n'ijambo ryose risose murabona nawe yarananiwe kandi nk'uko navuze murabona yari gushobora kwinjira by'ukuri ariko murabona yananiwe no kumviriza nari namubwicari icyari ngaho imbere nawe yandikisha ubutumwa bwiza abo bavugishwa intumwa n'inyingisho z'intumwa n'abahanuzi n'abandi bandi kandi ntibashaka kumviriza rero murabe ubushobozi butanga ubugingo zowe buzana ijambo ry'iyumviro byari muri Kristo biri muri mwebwe rero ndiko ndagerageza kubereka yuko mwebwe mwazutse igihe Imana yazura Yesu mu bapfuye yarabazuye namwe kandi namwe mwagizwe bazima ku bugingo hamwe nawe ubu mwagize bazima ku bugingo naho rero mwari ikinyigize mu byiyumviro byayo ariko Imana yari yabonye byose muri we ku iherezo murabona igihe Imana yaraba epfo muri rya mubiri mpemu yaramuvuye mu mwitongo ryigetse Imana yategerezwa gupfa yari umuntu mwibuke bagenze ntiyategerezwa gukora ibyo yari Imana yasitse uwo mubiri uwo ari wo mubiri w'umuntu kandi ntiyategerezwa namba yagiye hariya nk'Imana ntiyategerezwa kugira urupfu nk'uko ntiyashobora kwica Imana ariko ntiyategerezwa gukora ibyo ariko mwibuke yagiye hariya hamwe namwe muri we murabona Imana ntiyari bwatandukanye muri icyo gihe umukwe n'umugeni rero igihe Imana yaraba epfo umubiri wa Kristo yabonye bo umugabo n'umugore bose bari bacunguriwe muri bo umubiri umwe murabona bari umwe hemwe ijambo hamwe ijambo ryari ndi nyene ijambo ryari ndi nyene ryavuga umukwe rivuga umugeni yemwe mbega umugeni yoshobora kuza gute kandi akananirwa no kugaragaza ikintu cyose yamusezeraniye n'umukwe araza ntashobora kuba umugeni ariko igihe yokora ikintu cyose no kubigaragaza mukwizura ubwiwe mu bapfuye hanyuma rero umugeni ntiyategerezwa gukora icyo kintu nyene yategerezwa kuba neza neza icyo ijambo ryavuga ko yoshoboye kuba muri ya misi ya nyuma ntiyategerezwa kugaruka ku bwa Malaki 4 ntiyategerezwa kugaragazwa nko mu misi ya Sodomu mbegi si ntiyategerezwa kumera neza neza nk'ukiri ibi bintu si ukugaragara gushitse ku ijambo ry'Imana rya hishuriwe yemwe bagenzi ndazi ko nabafashe umwanya muremure hasigaye iminota 10 n'itanu imbere yuko mufungura ivyi isaha 6 ariko nkumbuye nzoba narangije imbere yuko umwanya ariko yuwo mwanya ariko mumenyera aba hano inge nari kintu gishitse sinzi igihe nzoba abonera ubugira kandi murabona mwihweze muri abibi ariko Imana yabonye imbere umugeni ari umukwe haleluya murabona mu gucungura umugore wiwe nka Adamu yategerezwa kugendana nawe Adamu yarazi icyo yari ko arakora Eva ntiyarazi icyo yari ko arakora ariko Adamu yajanye n'umugore wiwe murabona na Yesu yafashe ikibanza cy'umugore wiwe kandi ahinduka icyaha kubwiwe mwibuke yahindutse mwebwe yemangira igihano cawe kugira ashobore guhagarara mu kibanza ciwe yahagaze mu kibanza cawe kugira ngo ushobore guhagarara mu kibanza ciwe mbega urukundo mbega gufatanya ni gute twoshobora kubihakana mbega twoshobora gukora ikindi ikintu atari kumukunda gamugenzi ndashobora kuhamara amasaha ariko reka tuje imbere gato Ninyibyashitse kuri Pentecôte uyu munsi n'ukuzu n'ukuza kwa mpemu yera muri imisi ya nyuma nkuko byasezeranywe ni nk'icemezo ntabandu kacuko itongo ari kwawe murabona rero murabona murashobora kugira icyo cemezo ntabandu kavyukuri murabona urashobora kugira icemezo cahano ariko ibyo ntibivuga kandi ko ari kwawe oyo ya mugenzi umuntu umunaka wakera ashobora kuza kandi akemeza ko ari kwiwe ariko iyo ofisi icemezo ntabanduka cerekana ko ikintu cyose cyozanye ingorane cyakuwe kuva kera imbere yiremwa sibyo kandi igihe umuntu aba yavuze ko yize ijambo kandi rero igihe mwemu yeraje ni icemezo ntabanduka kandi uwo aga uburenganzira igihe afise icyo cemezo ni akam ko akamanyu kose kicho kintu ari kwawe amen kandi cyo kiduha icemezo ntabanduka igihe mwemu yeraje kuri icyo cemezo ntabanduka icyo imana yabonye hariya imbere yuko isi ishigwaho kandi yanditse izina mu gitabo cy'ubugingo ariko twari twabyawe n'umugabo n'umugore bashobora gukora ibyaha batsindwa n'ibya ariko igihe nabyizera narose icemezo cha ntabanduka ariko igihe mwemu yera yaza yari icemezo ntabanduka ko ikintu cyose cyatsindisha naho yoba ari we yagikoze dawe yagikoze nyokuru yagikoze ni nk'umwana muto yagwaye intandara na senge haciye umwanya muto izo zazananye muri basekuru izo ntandara zandukiye uwo mwana niko yavutse ariko igihe cemezo ntabanduka caje carahanaguye igiharira ikintu cyose ifise icemezo ntabanduka rero amen kandi nkuko by'ukuri mpemu yuzuye Kristo mu bapfuye yazuye Kristo mu bapfuye ifise icemezo ntabanduka ko ndi igice cy'uwo mubiri ni icemezo ntabanduka ca mpemu yari tuma uwo mubiri mu ijambo ubaho nkuko neza na neza cyabaye muri we nkuko yabisezeranye mu misi ya nyuma icemezo ntabanduka ibyaha byanje byose byarahanaguwe ibyaha byanje byose byarahanaguwe n'amaraso ya Yesu Kristo kandi mpemu yera yaje nk'icemezo ntabanduka yamaye kubwo buntu bwayo kubwo kumenya bwayo ibintu bitaraba yo mana we mbega mutinye iki ntibitangaje ko yavuze ati ntimutinye ndi uwari yapfuye kandi ndi muzimu bugira kandi ndi muzimu ibihe bitazoshira kandi mufise imfunguruzo z'urupfu n'ikuzimu ntimutinye ikintu na kimwe n'urupfu ntacyo ruzobagira murabe birahambaye reka tunyarutse rwose ubu icemezo ntasubirwamo ideni ryararishwe ikintu cyose cyaturega cyarakuweho imana ishimwe ndiko nitwara nk'ikijuju ariko ndiyumva neza murabona yo icemezo nasubirwamo muratahura icyo gisigura urataha icyo gisigura kamwe ne data nta kintu na kimwe gishobora kubakuramo amen ndi nyene cyo amen icyemezo nyabaki narakuyemo inyungu nka nyene cyo murupfuguye mu guhambwa no mukuzuka kuwe yabaye je kugira nshobore kubawe rero yabaye umunyabya kugira mbe umwana amen kandi fati icyemezo ntasubirwamo kuko ibimenyetso bizokurikira bize murabona icyemezo ntasubirwamo ubu ni ngoga imbere dufise nk'iminota 10 irenga reka turabe ubu twihute ugutanga ubugingo kwa mpemu ngiye kubereka ibimenyetso bimwe gucyo muzobitahura murabe rero yihweze kirya ubu ubushobozi butanga ubugingo cyari kigwa cyanje inyuma yaho umwana yari yazutse murabe icyo bwabakoreye ku Pentecôte icyo bwabakoreye icyo ubwo bushobozi butanga ubugingo bwabakoreye bwabahaye ubugingo rero reka murabe icyo bwabakoreye Stefan yari yuzuye ubushobozi butanga ubugingo uko ni kwa rukuri murabona yari yuzuye ubushobozi butanga ubugingo ntibyamuteye ubwoba yavuze ati yemwa abatagondi zosi mwa ntakebwa mu mitima no mu matwi na ntaryo mugwanya mpemu yera uko abasogokuruza banyu bakora niko namwe mukora ninde mubavugishwa n'Imana basokuruza banyu mutahanye yo mana we mukorera ikintu kina kabyukuri yari yuzuye ubushobozi butanga ubugingo kandi aba bavuze bati tugiye kwiruka ko uwo muntu kandi igihe yapfa bamuteye amabuye kandi umutwe wiwe mutoye amabuye amujanjagura nk'uko yaravye hejuru avuga ati mbonye ijuru ryugurutse ubushobozi butanga ubugingo bwariko burakora mbonye ijuru ryugurutse na Yesu yicaye iburyo bw'Imana icyo nicyo ubushobozi butanga ubugingo bwakoreye Stefano muraba uwundi muntu yarafise ubushobozi butanga ubugingo izina ryo ni Filipo yari yuzuye bwose ubushobozi butanga ubugingo yari yagize igikorane gihambaye kinini hariya i Samariya amadayimoni yari yirukanwe abantu babatizwa mu izina rya Yesu Kristo bari bafise igikorane nyacu mu nyuma mpemu yera aramubwira yo inkomezi ziramanuka kandi zimubwira ziti va muri ibyo pamuruyu mubyuro ariko mbega abavuga butumwa baza kuvuga iki nibikuraba ibyo bavuga murabe yari yutse ubushobozi butanga ubugingo yarafise igitoro kandi inkomezi zamanutse bakuriwe yavuze ati genda hariya mu bugaragwa rera hura n'inkone hariya kandi ayibatiza mu izina rya Yesu Kristo umuntu umwe yatwaye ubutumwa hariya muri Ethiopia ibyo sukuri kandi yubashe Imana mukubaha Imana nimba mutigeze mubatizwa mu izina rya Yesu Kristo bikore kandi rero mureke ubushobozi butanga ubugingo bukurerure murabona Ige Stefano yakora ikintu gihambaye cyangwa se Stefano ariko Filipo yakoze ikintu gihambaye kuva muri ujya mu byuru hambaye kandi yubaha ibyagezwe by'Imana ige yashitsa kubwo mukubatiza iyo nkone mukubaha Imana yari yuje gose ubushobozi butanga ubugingo ushikaho bumutwara buzobo bugingo imibiri yanyipfa namba uyu mwemu yuzuye Yesu mu bapfu yatuye Yesu mu bapfu yarahaye ubugingo Filipo gushikaho atabonetse nkumbure nko mu birometero 2,400 hano mu gihugu kindi bwaye ubugingo umubiri wiwe apfa upfa mbega yabikoze ate yari yatuye gose ubushobozi butanga ubugingo Yo ishengero ry'Imana nzima ntidushobora guhagarara ngatwo nk'amabere matoye y'isukari hano no munsi dutegerezwa kutsura no gusenga cyane hamwe n'ubushobozi butanga ubugingo gushika gushika kukuduzwa byihutwa na mpemu ya dutegerezwa kuzamugwa umunsi umwe muri kujya kuzamugwa kwa hariya ego mugenzi yo mana we amena mumbabarire iyo mvugo nariko niyumvira ibyerekeye umubyeyi ategura utwo dufuko nkuko nabikora kera twabana bamwe muri mwebwe abanyokuru mushaje murabyibuka umwana muto yatanguye kurira wafatika wankeya yavanzwe n'isukari nkeya ukabishira mu mufuko hanyuma ukamureka kawonka kubwo kumuhoza gusa nta nkomezi ziri muri byo biramwica murabona ubwo burozi bwa kera bw'ikawa buri muri bwo n'ibindi bwashyizwe mu isukari nkeya kugira abumire bucika uburozi bw'ikawa muri we turuhishijwe n'ubuhumbyi nkubwo nimugaruke muri nkukuma garuka ku ijambo ry'Imana nkubi ntwari nta na kimwe gishobora kubasesereza kuko umwe muri degenza kubitsitaza byose by'umuntu icyo umuntu uwo ari we wese yo barema ntibizaye ibyo bizana neza neza urukundo rwishi amen kandi ubushobozi butanga ubugingo buzamurira mu bibanza byo mwijuru inkukuma yagurukiye hejuru y'inkoko hari ya hejuru bibanza byo mwijuru muri Kristo Yesu yo bwari kuri Filipo bwamuhaye ubugingo buramutwara reka dufate uwundi muntu hari umuntu yitwa Enoke rero yagendanye n'ijambo ryose ry'Imana nko mu gihe cy'imyaka 5 yarafise igishenga nayo kivuga kiti ntagiye na kimwe jewe nigeze nkosha ku ijambo ryiwe yuzuye gose ubushobozi butanga ubugingo ige zijya nkomezi zaja kuri we ku bikorwa by'ubwenge bw'abantu ntiyabanje gupfa yaratashe neza neza muhira yatanguye neza neza kugenda yari rwose nka Filipo yarose gose ubushobozi butanga ubugingo aho kuja igaza no kuja ahandi hanaho bamusanze mu ntara z'amajyaruguru hariya mu kibanza kijya nzira yagiye neza neza yo yavuze ati ndi mu umutamu ko biri kose fise gose ubushobozi butanga ubugingo ndagenda neza neza mve muri yisi ubwo n'ubushobozi butanga ubugingo dufise nyine ubu murabona buzoha ubugingo imibiri yacu ifa sibyo n'ubushobozi butanga ubugingo Enoki hamwe n'igishinga nayo gishitse ati ikintu cyose Imana yambwiye gukora naragikoze ikintu cyose nabonye yambwiye ngo nkore naragikoze nawe yuzuye gose inkomezi cyanke ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu ugushikaho igihe ubushobozi butangwa ubugingo bwamanuka kuri we ibikorwa by'ubwenge abantu byaramuteruye neza neza yaragiye neza neza pa mwisi yinjira mwijuru rero murabe ubukuri Eliya nyuma murabe Eliya uwo muhanuzi ahambaye umuntu mu gihe ciwe mumbabarire mwene data mushikanje muri ico gihe yarahambarira abagore abisiga amarangi mu maso yabo bayetse beri na habu kandi yahagaze gushika kandi nta muntu yigeze hagaha agararana nawe kandi yarakatse yongera araba kankamira kandi ahagarara hanze hariya nuko Imana iramwitwara ikayongera imuramufasha hantu hose murazi uwo mutama yararushiwe umunsi umwe yavutse ati ndiko ndasaza kubwibyo sinshobora kugenda kure yari afise ndibaza imyaka 90 ashaje by'ukuri kandi afise aratemberera hariya rero yari yuzuye gose ubushobozi butanga ubugingo murazi ikintu kimwe yarabye hakurya ya Yorodani yo mana ndashobora guhwihwisha hariya hakurya mwiho gute yuzuye gose ubushobozi butanga ubugingo gushika aho yabonye igitwazi kiziritse hariya ifarasi z'umuriro zigi itwazi cy'umuriro biziritse kugiti hariya yajabutse kusa uruzi kandi ataha imuhira atarinze gupfa ubushobozi butanga ubugingo bwarungitse bwatumye igitwazi kimanuka kiva mu ijuru no kumutwara yaranakuye umutama na wiwe awusigira Eliya uko n'ukuri maze rero uwo mugabo yatwaye ijya nzu kigeranyo cishengero ubugira kandi murabona yatwaye ijya kanzu rero yakoze ibitangaza inshuro zibiri navyo ni kigeranyo cha Kristo nishengero murabona eriye yakoze bine uwe yakoze umunani murabona rero yari yarafise inshuro zibiri ubushobozi kuko aribwo yari yasavye muzokora ibintu bihambaye gusumba ivyo nkora murabona ariko yari yuzuye gose ubushobozi butanga ubugingo n'ikintu cyose gushikaho akora ibi byose inshuro zibiri ivyo eriye yakoze kurusha ivyo yakoze kandi murabe yabayeho ugushika ku myaka 80 canke 90 aba umutama mu nyuma arapfa yarapfuye babaramutwaye baramubamba murazi yemwe ubwo bushobozi gutanga ubugingo ntibwamuhebye imyaka n'imyaka inyuma yaho igihe umubiri wari waboze wose wavuye ku magufa yiwe yararyamye mumva rero bari batwaye mutsimba w'umuntu umunsi umwe niko kubona umwasi nuko bata uwo muntu mu magufa ya Elisa hari ubushobozi gutanga ubugingo obwishi bwose kuri ayo magufa gushikaho uwo muntu yasimbye akaba mutsima ubugira kandi azoshobora ubugingo mu mubiri yanyu ipfa naho yoba yapfuye kandi yaboreye mumva ariko ubushobozi butanga ubugingo bwari guru huciye kuri uwo mukungu w'isi haleluya ubatuye Kristo mu wapfu yazoshiraho kandi ubugingo mu mubiri yanyu ipfa urya Eliya wahariya Elisa na Eliya mwibuke uwo muntu yapfuye uwo muhanuzi y'utubwo ubushobozi butanga ubugingo yari ajyamye mumva kandi yarabikoze hari ubushobozi butanga ubugingo bwinshi bwose gushikaho bataye mutimba kuri we asubira kuba muzima yashobora kurambika ibiganza kubagwayi sibyo amen nibyo kandi mwibuke turi umubiri w'umubiri wiwe Yesu Kristo turi umubiri w'umubiri wiwe n'amagufa ya magufa yiwe yo nta kuntu twohava twebwe tuzotsuka niko biri muzotsuka niko biri hasi kifisi siguro irengeye iyo ni umugenzo n'ubu ni kuba akubye imibiri yacu yatsukanywe hamwe nawe kandi yicaye ahantu ho mwijuru kandi uyu mubiri ushobora kuborera mu kiyaga ushobora kuba waboreye mwise ashobora kuba hadasigaye nk'ikiyiko cy'umunyota ariko uzotsuka kuko imwe mu yuzuye umwami wanje muba kuko imwe mu yatsu umwami wanje muwafuye hayo ubugingo uyu mubiri upfa yahaye ubugingo imibiri yavuye yanyu ipfa kandi turi abagiriwe ubuntu bukutsuka kuye mure karengane wiwe n'ubugingo bugashira mvuga ko cyane murabizi ntibitangaje ko yatsu yavuze ati nimutinye yarabizi gusa nkuko Paul yavuze ati we rupfuwe urubaye kwawe ruri hehe wamva we insinzi yawe iri hehe n'utu ubushobozi butanga ubugingo imana ishimwe iduha gutsinda ku bw'umwami wacu Yesu Kristo ego mugenzi ubushobozi butanga ubugingo yo mana we nimutsima ibihe bidashira wa undi nyene cyo n'umunsi ibihe bidashira Abaheburayo 13 murongo w'umunani murabe Mesiya ubasizwe niko biri kumugeni wiwe ba Mesiya kazi murabona ubasizwe murabe urupfu ni hagari kubushobozi butanga ubugingo bw'Imana urupfu ni gwoshobora kubuhagari igihe uburose nubwo ibihe bidashira ntagu ntagishobora kubihagarika n'ushobora kubuhindura n'ushobora n'ushobora kubugira ikintu nakimwe urangije ubuzima bwawe ibyo ntibibuhagarika buguma bumetse uko bwami murabe Mose yari yuzi ubwo bushobozi butanga ubugingo sibyo yari umuhanuzi jambo riza ko yari gice cy'ijambo yari jambo ry'uwo munsi si ibyo sukuri kandi ahetse imyaka 108 yarapfuye ku musozi wo kukayanganira ko yarahagaze hajya hamwe na Eliya ibyo sukuri ubushobozi butanga ubugingo urupfu ntigwigera rubukuraho oya oya nzomutsura ubugira kandi abamarayika baraje bamuhamba epfo mu mwonga yari yarabotse kandi yarahetse amagufa yiwe yahetse ikintu cyose kandi ariko ubushobozi butanga ubugingo bwari ki kandi ngaho bwamuhaye ubugingo kandi buramutsura kandi ngujya ahagaze hajya murabe muravuga muti iyo ni nkuru kamwe nitatabura namenyuye inyuma y'imyaka 108 yo mana we namba ushobora gusoma muri Mateyo ndafisi cyanditse hano Mateyo 27:51 narimwe murashobora kuhandika muhandike mugihe abo bose hariya kera bizira yuko yashoboye kuza ibiri ivuga hano inyuma yuko aza hari ba aza bari bajyamye mwivu ubushobozi butanga ubugingo bwari kuri bo kandi bari igice ciwe abo bera bari igice ciwe kuko bamwizeye kuko bari bafise ubwo bugingo mubiboneka biciye mu kimazi cy'intama impongano yitari gushobora kuzana imwe mu y'intama kuri uyu muntu mbega bimeze gute nimwe mu w'umuntu imana ubwayo hejuru yanyu murabona mbega ubushobozi buzana ubuzima dufise ariko kubwa impongano y'icyaha hatanzwe umwaka w'intama mu kigereranyo isho dufise ubu ni iki igihushane cy'ikigereranyo dutinye iki kandi abo bantu bari bafise ikigereranyo gusa cyerekanye izuka giwe kandi baja mumva hamwe nacho ni nka yo buhariya mu mibabaro cyane mani ibintu byose yari yabyambuwe umugwanizi yavuze ati mushikirize nzotuma akuvuma imbona nkubone hanyuma rera cyaronka aho amenera yavuze ati nukore ku bugingo bwiwe maze yamukoreye byose kiretse kumwanka ubugingo bwiwe maze n'umugore we aramuhinduka yavuze ko imwe muziwe zabaye shasha kuri we mu yandi majambo nta na kimwe yo yosangiye nawe niyasa nuwara kimukunda namba yamushiburira kure gusa yobu wafutanye kukuda tukimana gusa ngo upfe upfeho yavuze ati uvuze nk'umwe wo mu bagore b'ikivumwe yo mana we murabona yamase kucho yari afise rero we yari umuhanuzi yavuze ati sindi umunyabyaha nashikanye ikimazi cyatanzwe amena yarazaho yarahagaze ku ijambo ibyo abandi bavuga byose we yari amase aho nyene ku ijambo nuko iryo isaida sanswe yavuze ati uvuze nk'umwe mu bagore b'ibipfu yavuze ati uhoraho niwe yagabye uhoraho niwe yangaburiye rero itsina ry'uhoraho nirishemagizwe yaravuze ati naje muri iyi si atana kimwe fise naje nga ndi gusa nsoge nduko nyene itsina ry'uhoraho nirishemagizwe yicaye hariya yuzuye ibisebe abana biwe bapfuye ubukene bumwishe n'abagenzi biwe bose bamuhindutse abanywanyi ibishengero ryiwe ibindi byose yiyagaza kandi mbega umutindi yafutanye nta n'umwe muri mwe bwaraca muri ibyo na rimwe naho nyene yagumye amase kuri iryo jambo yari nkukuma yoma nawe ntushobora kugumiza igihuzu gikingira amaso yiwe igihe cyose oya ubwo nyene agihagaze kuri iryo jambo n'igiki cyashitse ibirere byatuye umwizi imituragara itangura guturagara umubyaho umuravyo uturagara kurasa umuravyo utangura kurasa maze yobu arangamiza hejuru arere kwavuga ati nzi yuko umucunguzi wanje ariho mu minsi y'iherezo azohagarara ku isi kandi n'inyuma yawo inyotsi uruko bagwanze zizoba zononye uyu mubiri amagufa n'ibindi byose ubwo bushobozi bwo gusubiza ubuzima buzoba buriho nzibonera imana ubwanje amaso yanje azoyitegereza nta wundi nzoraba sibyo n'inyuma yaho amafyigo yanje azoba yaboreye muri jewe naho inyotsi mu rukoba ziri mu mubiri wanje ubu sizo wonona murazi inyotsi mu rukoba ntizibazamwo inyotsi zisanzwe ziri muri mwebwe inyotsi mu rukoba zawe ubwawe mwari bwigere mu byiheza bagushyire mu isanduku maze bayugarane bose hamwe atana kayaga kagucamo inyotsi zokurya cyo kimwe nyene kuko ziri muri wewe wewe uri gusa umurundo w'inyo mu ntango muri wewe naho inyotso mu rukoba inyotso mu rukoba kwanje zonyo nono mubiri wanje yamara nzobona imana ndi mu mubiri wanje hanyuma kuri ico gitondo cizuka imana ishimwe haleluya Matayo umwanditsi ahambaye 27:51 yavuze ati inyuma ya hamari amariye kuzuka mu bapfuye benshi muri bariya bari basinziriye mwivu DC bavuye mpumva amaze binjira mu gisagara babonekera benshi ubwo bushobotsi buzana ubuzima bwari no kumagufa ya Erige atagupfa na rimwe ryari rikiriho bwari no kuri yobu igihe ata nakayiko kipfu kari gasigaye ku mubiri wiwe ariko inkomezi zitanga ubuzima zari zikiriho namba mhemu yuzuye Yesu mu bapfuye iba muri mwebwe izotsura n'imibiri yanyu ipfa mwitegereze tunyarutse rero muravuga muti yo nari nifuje kuba nabayeho kera mubayeho mu gihe akiza kurushiriza ubunamba mwese ndababona mwandika ibyanditswe bimwe ni byiza mwandika icete cya mbere cya Bitesalonike 4 ku murongo wa 13 mwitegereze ingene yari ari byiza murabona muri abera basinziriye muri Kristo Imana izobazanana nawe murabona abera bari mumva basinziriye nkuko Eliya yari bamwe bameze nkuko Elisa yari murabona bamwe muri bo ba bagirwa bazima bamwe bazojanwa bamwe bazoba bari mumva bazojanwa nawe inzamba y'Imana izovuga amazi abapfiriye muri Kristo bazuke ubwa mbere natwe abakiriho kandi abasiga tuzozamugwa hamwe nabo usanganira umwami mu kirere inkomezi zitanga ubuzima kubariho inkomezi zitanga ubuzima akubapfuye murabona izo nkomezi z'Imana nyene zitanga ubugingo zerekanwa muri abo bavugishwa bombi raba amazina yabo agomba kumera cyo kimwe Eliya Elisa murabona umukwe n'umugeni umwe n'umushinga nahe Yesu wundi ni mupfasoni Yesu murabona bigomba kumera cyo kimwe hagati nyene nyene y'umukwe n'umugeni murabona Eliya kandi muraba ingene bishushanwa ngaha rero Elisa yaduganwe mu izamugwa geranywa ni ishengero nivyo Eliya kandi Elisa yasinziriye gushitsa kwizuka murabona ni nyinyoni nyene ikenera amababa abiri kugira ngo yigumitse hamwe murabona ishengero rishushanwa ho nyene nabo bavugishwa ariko twebwe abakiriho kandi dusigaye gushitsa kuza kumwami tuzo tutazokwitangira imbere y'abasinziye kuko inzamba y'Imana izovuga amababa yomi azoza hamwe maze tuguruke haleluya tuguruke kuki mukubaho cyanye mu rupfu izo nkome zitanga ubuzima zamaho mwitegeretse mwibuke ubukugirwa muzima kugira ngo umuntu abone icyo ibyo bintu biri raba inkome zitanga ubuzima ziki gihe mwibuke twahawe ubuzima nta gihe kinini gihetse kubwo gufasha kandi niyumvira yuko umwami wacu yavutse kandi na Paulo niko yagize ati ibyo data yanyeretse nta na kimwe nabihishije nta na kimwe nabahishije ndababwiye kandi muri iyi minsi ya nyuma aho twabonye inkomezi zitanga ubuzima ziwe kuri twebwe we yaranaduhaye inkomezi zitanga ubuzima kugira ngo tubone abagwaye bakira twarabonye inkomezi z'ubuzima zikorera muri twebwe nk'uko zari icyo gihe kuri bo mu minsi ya mbere murabona tuzibona zigarukana abapfuye biciye mu kwerekwa kandi zibazura tuzibona zituma abagwayi bamererwa neza undi munsi nariko mbarira umuntu umwe Dan Van Wert ngaha ndibaza ko mwese mu munsi nari hariya guhiga hamwe nawe umuntu akengurutse ari hano ni akana keza azangaha mu rusengera azo umugenzi wanje mwiza nyene kandi gusawe yavuze ati sinashaka kukugora nararabye maze mu gutwi kwiwe kose kwarabaye nabi iby'imbere byarasohotse maze mvuga nti ni gute Donovan ndamufata gusuka ukuboko nuko hamwe kanse navuze nti Donovan ufise yengorane mu gutwi kwawe yavuze ati nabyo nzimwene data bulanami haciye nk'amezi atandatu indwi kandi kubandanya gusa kuba navuze nti kuki atakintu warivuze ko yavuze ati sinashaka kukugora mwe data bulanami yavuze nti urazi cyari ico ati hari cyo niyumvira namushitse ko gusa ikiganza cyanje nta jambo narimwe navuze imibiri iminsi ibiri inyuma yawo nta n'inkovu yari ihari nigiki inkomezi zitanga ubuzima murabona zizogira ubuzima umubiri wawe upfa ugutwi kwiwe kogeseye ubwonko bwiwe bwokonenekaye murabona yoba yarapfuye ariko inkomezi zitanga ubuzima murabona rero umunsi umwe ngi igihe nari ndushe ubwanje kubera navuze nti namba wewe mugenzi ibyo babyitse ubandanije ufise imyaka 50 wewe namba hari kintu na kimwe ugiye gukorera umwami ibyo babyitse unyarukije ukagikora uri kurasaza murabona aho rero isho gitondo inkomezi zitanga ubuzima ziraza nuko ade ande kurira kuraba hirya yaca gihuzo maze ndababona mwese hariya hakurya murabona yavuze ati abo wigeze gukunda bose n'abagukunze bose urabahawe murabona narababonye bose hariya hakurya nkuko byari biki inkomezi zitanga ubuzima Yohana umuhishutsi yari yujujwe rwose inkomezi zitanga ubuzima we yarahagaze maze abona iherezo uhereye ku itanguriro Yesaya yari yuzuye izo nkomezi zitanga ubuzima nuko arahagarara maze abona ingaji y'imyaka 1000 n'ibindi byose inkomezi zitanga ubuzima kandi namba mwemu yuzuye Kristo mu bapfuye iba muri mwebwe izoge ubuzima umubiri wanyu upfa umubiri upfa mwibuke inkomezi zitanga ubuzima raba ibyo twabonye muri iki gihe inkomezi zitanga ubuzima zaraje kuri twebwe kugira ngo tugurure ubudushasharandwe ibyo byari biki ubwenge bw'umuntu oya inkomezi zitanga ubuzima z'Imana murabona inkomezi zihesha ubuzima iz'Imana zaburiye ko ibi byoshitse murabona inkomezi zitanga ubuzima z'Imana zatumye isi ibishingira intaye uko n'ukuri marayika uhoraho narababariye yari mu micungaro mu nkingi y'umuriro inkomezi zitanga ubuzima zatumye isi ishinga intaye uko ari ukuri kandi muri ibyo ntibamenye icyo byari kandi twarabimenye nimurabe gusa kuri uruhande kandi n'umwami wacu hejuru hariya murabona niwe yuguriye utwo dushashara we ni utwo dushashara kuko ijambo ry'Imana ryose ni Kristo kandi Kristo ni udushashara twuguruwe none rero ukugura udushashara ni iki ni uguhishura Kristo kandi abo bamarayika indwi nyene bari berekana amashengere indwi yose akwiye kandi nitwashobora no kubibona bo barabikoze bafashe ifoto si twebwe none nguye ahagaze hariyo umucamanza w'ikirenga yerekana ko ari Alfa na Omega intango ni iherezo mbega icyemezo inkomezi zitanga ubuzima zarabidukoreye inkomezi zitanga ubuzima zituma tubona kuza ku inkomezi zitanga ubuzima zidukura mu rupfu zitujyana mu bw'inkomezi zitanga ubuzima zidudu ukurobanura imwe mu kumenya ikitagenda neza neza muri wewe nicyo gukora icyo kuba warakoze nicyo wotegerejwe kuba utarakoze icho utegerejwe kuba warakoze nico uzoba inkome zitanga ubuzima ibyo bintu byose umwami wacu Yesu yatuye inkome zitanga ubuzima cyane we yari bwose byose hamwe yari yuzuye inkome zitanga ubuzima ku buryo yavutse ibi musamburu y'umubiri nanje nzo wutsura mu minsi itatu muravuga ibyo kwitsigira inkome zitanga ubuzima musamburi uyu mubiri nanje nzo uru rusengero nanje nzo ruhagarika mu minsi itatu kubera iki yavuze uko yavuze yari azi ko byamuvuga ko murabona nuko byari bimuvuga ko n'ijambo ry'Imana ritashobora kunanirwa ijambo ryavuga riti sinzokundira uwera wanje ngo azabore kandi sinzore ku bugingo obwiwe ngo buki kuzimu kandi yari azi yuko inkome zitanga ubuzima zo muzuye yuko atakaremangingo na kamwe kobotse yavuze ati nimusamburi urusengero nanjye nzosubira ndaruhagarike mu minsi itatu kubera iki bwari buvugishwa ijambo ry'Imana kandi buvugishwa ni iyo ari ijambo ry'Imana ry'ukuri ntibushobora kunanirwa kandi ubwo buvugishwa nyine hamwe n'ijambo ry'Imana ryavutse ko yo mutsuye rivuga ko twamaze kutsukana nawe ibitangaje ko yavuze ati ntimutinye kuko handitswe yuko mwemu iriho ubu yari muri we iri muri twebwe ubu kandi ihobotse mu mubiri wacu upfa nutinye mugenzi umwana yarazutse rero nimurabe ugukayangana twari umwe wese duserukiwe hariya hari habera abazima bari barazamuwe hariho Eliya hagatse hariya kandi hari hahagatse Mose bera bapfuye kandi bose bari bafise inkome zitanga ubuzima namba umwe yapfuye uwundi nawe atafuye bose bari hariya nitegereze yo murabe ibyo turiko turabona ubu muri y'iminsi yiherezo kijya kintu nyene ya Setrage Yohana 14 ku murongo wa 12 rero nimurabe atanye abantu bavuga bati witira kufisa inkomezi oya atumetse gusa nkabo ukumusozi wo gukayangana murabona atankeka nitwiyitirira inkomezi ariko twebwe nkuko bari bameze kuko wa musozi wo gukayangana ntibari ngaho bavuga Mose avuga ati murabu wondiwe abigishwa bavuga bati murabu wondiwe murazi byashitse mwitegereze babonye Yesu ashimagizwa nico cyonyine bashaka kubona cerekanwe Yesu ashimagizwa kandi nuko biri uyu munsi nitugerageza kuba abantu banaka bakuntitwi etwareke ibyo bintu ibyo abantu batuvuga amazina yacu ntacavuze ni izina giwe ubuzima bwacu ntacho buvuze n'ubuzima bwiwe ni inkome zitsiwe si inkome zitsacu kandi hariho ikintu kimwe gusa dukunda gukora ni ukubona ashimagizwa none ibyo bishoboka bite iyo ashizwe hejuru muri twebwe kubwo kutsuka kuwe kuri muri twebwe turabona yongeye kugaragara nk'uko yari uyu munsi mbega ibyo mwabitahuye murabona icyifuzo cyacu si ugushyira hejuru icyifuzo cyacu si ukugira izina rinaka rihambaye icyifuzo cyacu si uguteza imbere ishengero rinaka cyangwa kugira benshi kurushiriza mu miga yo kuyinga cyangwa kugerageza kwinjiza kugobera gusunika kugira iminsi mikuru yo gufungura kuzana inyenyeri umukate w'inyama cyangwa ikindi cyose icyo ari cyo cyose icyifuzo cyacu ni ukumubona ashigwa hejuru iki atari kubwo kwibona kubwo umuntu ubwiwe ariko muri twebwe ubuzima bwacu kugira ngo twemeze yuko ari muzima kandi aba muri twebwe namba nshobora kwikora mu nzira nje ubwanje kugeza wata no kwiyumvira William Branham kuba kukiriho kandi no kubiyumvira kuba kukiriho gushitaho dushobora kubona Yesu ashitwe hejuru muri twebwe kumubona ari cyo cyifuzo cyacu nico biduha inkomezi zitanga ubuzima kandi biduha umunezero ukumenya ko turi kumwe nawe umubiri n'amagufa byomibyiwe turi umugeni wiwe no kubona uburyo akoresha bumwe nyene bwagaragajwe bwemeza twebwe ko ari we ubu yazutse mubapfuye murabona ibitangaje kuyavuza ati ntimutinye kuko ubu nimwitegereze twacunguwe nawe kandi ubu twazukanywe nawe icyo nicyo pasiki sigura ku bantu kuzukana nawe mwitegereze ubu dufise mwemu yiwe muri twebwe icyemezo ntasubirwa ngo itongo cyararishwe rwose oya ntimuvuga muti rero ndizigira yuko ndabikora mwaramaze kubikora atari nzobikora naramaze kubikora sinigeze ndabikora we yarabi nkoreye murabona si jewe niwe rero mwenze atabura name barabivuga ibyo bavuga sindabiraba aho yarabikoze ku bwanje icyo nicyo nyene shaka nicyo kindaje ishinga jewe gusa jewe gusa nshaka kumubona garagara mbega ushobora kubikora gute kumuhamagara ngo amanuke oya ari muri wewe urabona ari muri wewe rero aho umwami namba ushobora kwikura mu nzira bwanje urashobora kugaragara bwanje mbega ushobora kubikora gute kuko wabishinze uko wabishitse uko abo data yampaye bose bazoza mwitegereza imana ishimwe hamwe nico kimenyamenya cyose kiri hamwe hamwe natwe muri iki gitondo yo ndiyumvira kuri kandirimbo Kura kuri iki gitondo cyitsukaho ingoyi zurupfutso cyagagugwa tuzotsuka haleluya tuzotsuka muravyizeye tuzotsuka muri wadushika igice ciwe pasika ibanga ry'Imana rihishuwe nkuko byari ico giye cy'ubugingi nyuma y'urupfu turi bazima twebwe igihe kimwe twari twapfiriye mu bya nibigaba bitanye ikimenyetso cya pasika cyukuri cyankuye ku rupfu iga nino none ndi muzima ikimenyetso cya pasika mu ntango cyamenaguye gushigwaho ikimenyetso niki nikimenyetso cha Roma ikimenyetso cha Pasika nkuko yashitsweho ko ikimenyetso kandi abantu igihe bapfa byababihetse ariko yamenya gashashara amaza ishura ibanga kandi ubimana muri mwemu wera wayo yamenya gashashara kare gakikuje ubuzima bwacu na Kristo yashiwe mu gihe aba muri twebwe kuko ubu utwaha ubuzima hamwe nawe yo urupapuro kurundi tuzotsuka haleluya tuzotsuka tuzotsuka amen kuri kijya gitondo cyo kutsuka igihe ingwe zurufutse zo ucagagugwa tuzotsuka haleluya tuzotsuka Yo nimunezerewe cewe ndanezerewe cyane hacyige kinini yahariya mukumu bubiko buto bwa makara igitondo kimwe dushashara atwaruguruwe kandi natsukanye nawe icyarimwe gisha inkomezi ziwe zitanga ubuzima umwami yazutse nagiye kinini giheze baranyiganye agakuru gateka kereke umurobyi umugabo umwe yaraje hanyuma aha katse umurobyi w'umutama kugira ngo amujane kuroba kunyengera y'uburengero bagiye ico gitondo namba hari bamwe muri mwebwe bamaze kuja kuroba ifi bita Sumon hariya rero murazi bishika haba hari igifungu cishi cyane hariya ndabona mwene that Ed Back hariya umumisionari yakorera mu Buhindi aha hiyo rero twararobeye na twebwe muri zo nkengera Uwo murovyi rero yari nka mushasha muri ibyo murabitsi yaragiye kuroba hanyuma barazimira barindiriye ko buca murazi rero bo ntibari bacumva kamo kamato ko mu gifungo hanyuma uwo murovyi aca muguru hagarara avuga ati ehe turiko turaja kure y'ikiyaga yemwe yabaye nkuta umutwe yavuze ati icara mwana icara Umuromvyi w'umutamatea atekanye murabizi yarazi neza ibyo yari ko aravuga yavuze ati rindira gusa gushitsa izuba riseruse niho tuca agushobora kubona aho turi muvuga muti mbegi ni ngombwa ko mba ndi umetodisi umubatisi mupane kote rindira gusa umwana aje tuzobona aho turi we ni jambo ni murindire gushikaho mubona ijambo rigaragaye rikayanganira mu buto mukama azungujwe tuzobona aho turi muramukunda Mumba barire ku bana bafatira iki gihe cyose nibangahe muri mwebwe baje kuguma ngaha mwijoro yo rero muje mugaruke kumugoro wa murabona nyisaha imwe yo mwijoro hari uwundi muntu mwari mwateguye muze tunamika imitwe yacu hari umuntu umwe ngaha cyanke beshi mudafisi zo nkomezi zitanga ubuzima muri mwebwe umwana yarakaya ngani yahantu hose kandi mwaricaye muri runo rushengero mwarumvirije amabande yamara mwemu ntiyigeze abashi ramwo buzima kugeza aho mushobora gukurikira ijambo ry'Imana akugira ngo mwebwe abagore namwe abagabo mushobore kubaha ijambo ryose yanditse yo ibyo ni ibintu biteye ubwoba mbega ni gute yo muza kuba muri urubuto rwapfuye atabugingo buri muri mwebwe mugabo hari ikintu kiri muri mwebwe kibabwira ngo jewe ndashaka kutsuka muri kino gitondo ndashaka kutsuka paha ugeze shishaka kuba urubuto rwapfuye gusa gumaho mwivu ndi ikintu kidafise umumaro ndashaka kutsuka urashobora kuduza ikiganza cha uvuge uti sengera mwene data Imani bahetsagire imani bahetsagire yo ni munda biri byo biganza na buryo buriho nta buto ubwo guhamagara abantu kuri ya rutari ibyo twita guhamagarira abantu kuri ya rutari abantu baregera bakaza kuri ya rutari ibyo sindabishigikiye cyane uko biri kose si kintu cyongewe ko gusa mu rusengero mu gihe cy'umubyuro w'abametodisi murabona Bibiri ivuga ngo abizeye bose murabona barabatijwe hari urubatiri urubatiri ritonga gutya amazi rurindira iyo muntu wari we wese yiteguriye gupfa akobugingo bwiwe rero urashobora guhambwa keshi mu izina ry'umwami Yesu ariko mugiye ugora ubuto rutaraba ubugingo murabona nibuzoruha ubuzima oya oya yo mubatizo wo mu mazi ni nkuru megwa kwakorotse ruva mu ijurura ashobora gukorokera akuri ubuto ariko nta bugingo burimwo aho ntibushobora kubaho ariko namba umubatizo wo mu mazi ukuri wo gupfa kuri wewe kandi witeguriye gupfa kuri kintu cyose wigetse kwigishwa na za nemera n'amadini ari igihushane n'ijambo maze ukazogenda nk'umuhungu cyangwa umukobwa w'imana kandi bikaza bivuye bwina mu mutima wawe raba icyo uwo mubatizo wo mu mazi uja kugukorera muri iki gitondo rimwihano umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa amakosa yanyu ibyaha byanyu kandi muzoro nk'umukama wishikanwa rizungujwe muzoro nyinkomezi mpemu yera kuko isezerano ari ryanyu no kurabo bose ukurunganwe rwose bizoba mana data navutse umwanya muremure kandi nafashe umwanya munini cyane waba bantu ariko mwami mana ibi ntibi ihera biboneka gusa nkuko utegerezwa guhagarika no kwigira ukaruhuka hanyuma ukagaruka tubaye mwisi iri kwirapfa mu bantu bariko barapfa hamwe n'ubutumwa bw'ubugingo kandi hamwe n'ikimenyaminya cy'ukutsuka mana mukundwa tuzoba abantu bapfa rimwe gusa none bizogenda gute nitwareka aka karyo kakaturengana imitima yakira gurugumba ubugingo bwacu bwuzi umunezero uba aba bantu binjiye kandi beshi ngaha bariko barumviriza ubutumwa muri iki gitondo ega majana abiri cyangwa majana atatu badugije ibiganza byabo bashaka kwizera mwami yo atanyeka ugo rubuto ntigwapfuye mwami bari gushobora gute kuduza ibiganza byabo nka kuriya hari ikintu kinaka ewe mana ni wa muntu wanje wa kera ni wa mugore wa Yobu ahagaze hari yavuga ati yo ariko mwami re kuriya Yobu uriya yizera yinjire iki gitondo apfe rwose mazahambwe ngaha muri uyu mubatizo mu mazi amama yuruma apfa mu ijuru ijambo ry'Imana rivuga ko rizohanagura icyaha cyose maze rikakiharira mubatizwa mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bigende gute uguharigwa ibyaha byanyu ibyaha biharigwe mu izina rya Yesu Kristo ese rero data ese namba bagwaye ese abasohoka bakitse ese namba ari bimuga bashobore gusohoka ku bushobozi bwa mwemu yera namba bari abanyabyaha ese bo bagenda bogetwe kandi batandukanye kandi bikorwa by'ubwenge mu kwinjira inkomezi zipfa mu ijuru mwemu yera maze zibafate mwami ishira ubuzima mu mibiri yabo ipfa maze rero tuzokumva indimi ishasha z'inkomoko ubushobozi bw'imana urukundo rutovugwa ubuntu bwo gupfa n'ubuntu bwo kubaho na Kristo yazutse umubiri umugeni amuserukira ku isi data ni abawe badugije ibiganza byabo nyigisha iki jambo ubu data bakire ndasabye mu izina rya Yesu Kristo ndabisabye amena muramukunda mbe gigitangaza muranezerewe no kuba muri gice cy'iryo kutsuka kwa pasika kubona mwazukanywe nawe duze ikiganza cyawe muri umwo bana banje bato nkuko Pawulo yari kubivuga sindi ko ndagerageza kumwigana ariko urukundo ndabakunda nja mu bihusi mu ibarabara n'ibindi bintu kugira ngo shike hano kugira ngo nze kuvugana namwe tuzatumva mu bugaragwa duca mu bihusi by'amabarafu n'ibindi kugira ngo dushike hano dufata indege mutwara imodoka mu gihugu cyose kugira ngo dushobore kuba hamwe turakundana turi gice umwe kuyu cy'uwundi nimukigere mwemerera satani ngo ababwire ikindi kintu na kimwe kuba turi gice umwe muri cyundi twebwe turi gice ciwe twese hamwe turabene guhugu ubwo bwa mi turanezererwa imihezagiro turi hamwe kutsuka rero ubu murabona ubu mwaramaze kutsuka igihe Imana yamutsura yarabatuye uwo mwana ari kuri wewe ubunyene rero uriko urakurira mu bugingo butunganye nkuko we yari uze uronke kuzuka gushitsa kuri urya munsi wiherozi ivyo ushoboye urabifise ubu kuki ubitse ubugingo bwawe bwarahindutse sivyo umubiri wawe washitse kukubyubaha sivyo kuku kukubaha ikishengero ijambo ariryo bugingo rero ubu mwazuwe mwa mubapfuye ni pasika hamwe na Yesu na jewe ni pasika hamwe na wewe na Yose kandi ni pasika hamwe na wewe jewe na Yesu twese turi cyanke Yesu wewe na jewe twese twaratsukanywe kandi tuzotsuka ku musi wiherezo naho mwemu na imwe mutsacu tsopa mu mibiri yacu na imibiri yo kwinjigwamwo ningese gasubira mwivu igaturikwa ikaba munsi yikiyaga bibiri ya yavuze iti umumarayika yasutse iyiwe mu kiyaga amazi kiyaga cyose cha apfuye kirazuka nta kintu gishobora kutunyegeza cyane kidutandukanya n'ibyo mana dukunda neza cyane iyatuzuriye hamwe Imana ibahetsagire na bafatiriye ngaho mwanya munini asangwa abo bantu bakiri kuri iyo telefone bo batagukekeranya kwiseni mirongo itanu ku munota umwe byabazimbye muri iki gitondo ariko sinari gushobora guhereza nyene kuri irya sana tegezwa gusa kubandanya ubu mwama bishatse ndaja ku kugaruka mwijoro kuvugana namwe ubugira kandi ni ntabishobora ubwo rero murazi mwese nibaza yuko tutari kuri canye mbega turacyafatani jwe kuri telefone ntitugifatanijwe kuri telefone murazi mwese aho ngiye kuca sivyo afrika narahamagaye kuca kera nagerageje gusubirayo imyaka itari mike ubu yere kwa mwemu uhora yarateguye inzira baravuze ngo igenzo izovukira itsa nzaho izo omvukira zaho zavyumva ko ntahashitse ubushitse igihe nari hariya bavu ndagaje hasi joro n'umutaga baboroga bongera barira kandi bavuga ati mana twakoze iki ibihumbi muri bo abo bantu ntibanizera ko bafise ubugingo murabona kandi bararize maze baraboroga baraborogera bararira ntimubitangaza imbere y'igihe ndabasabye ntimubikore murabona hamwe ubwo rusha bwo kwinira ko kwinjira mu gihugu byoshika rugaca hariya kandi rugashika muri ha burya buvuga butumwa bompagarikiye aho nyine ntegerezwa kugenda nk'umuhigi ngiye ku mwami kazi yazanye ibikwegwa n'amatereni 17 maze baza mu ikoraniro ndashobora kugenda ngahiga mu ntara yiwe hanyuma nkinjira igitabo cy'inzira cyanje n'ibindi ari byo kugenda nk'umuhigi atari kubw'igikorane cyo gusenga rero hazoba hariho mwene data tuzohora avuga ati kubera iki utagira igikorane gitoya cyacu ibibuga byaramaze gukoteshwa nta nubwo babizi murabona yo icyubahiro musenge kugira ngo ubugombe bw'Imana ntibugire intambamyi kugira ngo ubugombe bwanje bwaririye Afrika kuva mvuye nshobore gusubirayo ubugira kandi hanyuma ndabazanira ubutumwa bw'igikorane cyagakura birashoboka ko ntazosubira kubabona kuva no munsi kugeza igihe nzogarukira tuzogenda mu minsi mikeyi rero itari icumi z'ukwezi itariki icumi z'ukwezi kwa gatanu muzonsengera nibuke ntimuze ingorane izo arizo kugera mushitseyo abavuzi b'abapfumu impande zose n'umugwanizi kandi ntimwibaze ko batazi ivyo bakora murabizi kandi byiza woba uzi ivyo uriko uravuga ivyo arivyo iyo uhagaze imbere yabo ariko ndazi uwo nize kandi ndazi neza ko ashoboye kuguma ivyo ivyo namu ushikiritse gushitsa kuri urya munsi rero hariho udutambara aduteretse ngaha mana mukundwa nkuko ubutumwa buri iki gitondo bwo kuzuka nanje mpagaze ngaha mwami kandi ngaragaza kubw'ijambo ko izo nkomezi zitanga ubugingo ziri mu mwana wese yizera kubw'ibyo duhagaze kukwizera mu kwizera ko izo nkomezi zitanga ubuzima zahindiye ubuzima bwanje kandi aba bantu barizera mwami kandi zahindiye ubuzima bwabo kandi turasengera ndarambitse ibiganza byanje kuri udu dutambara kugira ngo ese mana yagize Yesu ukristo muzima maze ikamukura mu bapfuye n'ibyo mwemu yamutse mu bapfuye itsigerere mu mibiri yacu imwemu yari ku mubiri wa Elisa hajya inyuma yaho amariye gupfa kandi atakindi gisigaye atari amagufa yari ifise inkome zitanga ubuzima muri yo ibiganza by'intumwa byari bifise inkome zitanga ubuzima muri zo ibyiyumviro by'intumwa ukubona kw'intumwa indimi z'abizera byose byari bifise inkome zitanga ubuzima rero izo nkome zitanga ubuzima nk'uko nshitsira ijambo kuri zo n'ibiganza byanje byerekana ufise ku bw'ubuntu izo nkome zitanga ubuzima yese zogira abazima umwe wese muri iyi mibiri kwa yema usubire kuba muzima mana biciye mu izina rya Yesu Kristo ntibibe gusa kuri utu dutambara ariko kuri abo abo bantu bariko barumviriza abo ba abo bose babajwe abana batabakuze ba abakuza bo bose rekitse inkome zitanga ubuzima zibagira ubuzima ubunyene mu izina rya Yesu Kristo amena ubu nibangahe bafise inkome zitanga ubuzima rero nimurambikane kibiganza asanguzwe mwezi tanga ubuzima ziri muri mwebwe rero hari ikintu kimwe gusa akishobora kutsitsibira kutsibera intambanye no kutizera kwawe umugore umwe yakoze ku mpuzu yiwacha arakira umusikare mu Romania muciri ya matemu maso maze ajayi kuzimu murabona rero byabivana naho uhagaze muravyitsera muravyitsera ubu ndashaka ko mwunamika imitwe yanyu muce musengerane na musenge gusa gusa mushire icwi hejuru muvuge gusa muti mwami uyu muntu murabona ni musengerane gusa mana mukundwa ibi tubikoze mu izina rya Yesu Kristo izina ryonyine ryawe abantu ngo dushobore gucungurirwamwo cyanye gukirizwa mu indwara aba bantu aribo bene gihugu b'umwami be abegukwiye inkome zitanga ubuzima zihe ubuzima ku bwabo mwami ubunyere nuko mwemu agenda va nk'uko maca kuyindi nk'ukuma ava kwijamba cya kurindi ambo okugeza hukunegesera kwa Yesu Kristo kugaragara mu mibiri yabo ukubyo bakeneye by'umubiri bya mwemu ucanye ibindi ibyari byo byose bakeneye mu gihe turambikana kibiganza mu izina rya Yesu Kristo.